mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ibintu bitegerezwa kuzobaho bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya gatanu, ukwezi kw'icumi na kabiri, umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatanu, iri ya Rialto, California, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri mwene data Bone hamwe n'ishengera tankekiri niba kweri hambaye ngiriwe kuba nsubiye kugaruka isane Bernardino. Aha hantu ndahibukira ibintu byinshi bihambaye byabaye muri kahise, akumva ko ukuza kwanje ngaha bifise ikimenyetso kizimaye watankeka. Biranezereza ko Imana yaturongoye muri iyi nzira imyaka iheze. Nari nicaye hariya mu kibanza imiduga ihagararamwo mu kanya, ngerageza kwibuka kimwe mu bintu bikinaka cigeze kuba. Hari umupfasoni yitwa Isaacson yari yambereye umusobanuzi muri Finland mu gikorane cyo muri Finland, hanyuma za ku modoka igihe nari niteguriye kugenda amazi avuga ati ijwi ryawe ryo muri Finland. Rero nariko ndibaza nimba umupfasoni Isaacson aba mu micungararo yo ngaha, ntavyo nari nzi, nibaza ko atoshobora kuba ari ngaha kuri uyu mugoroba. Umupfasoni May Isaacson kandi ava muri Finland. Hanyuma ikindi kintu gitangaje nibutse yari umugabuzi kazi mu buriro aho nafungurira ahantu hafi bahita Atresse Hotel, nibaza ko ari uko. Kandi ako gakenyezi kari gafise nariko ndasengera hamwe nawe yari afise, we umukenyezi muto yameze neza ariko ntiyari umukristo. Naramutumiye mu gikorane kandi yari yabuze umwana, kandi nibaza ko we n'umugabo wiwe bari baratandukanye. Rero twariko turasenga ngo asubirane n'umugabo wiwe canke ko bosubirana kubana. Rero nariko ndibaza namba uwo mukenyezi mutoya yoba ari ngaha, murabona. Hanyuma ikindi kintu cabaye yari akana gato bazanye bagakuye ahantu umuntu agenda nk'umunsi, kandi kari kapfuye karyamye mu maboko ya nyina. Hanyuma karazuka, mbega ni uwo muntu yoba ari ngaha. Kandi nibaza ko yava mu ntara iri amaja ngaha haruguru impande hejuru yo ngaha. Kandi uwo nyina w'umwana yari yatwaye ijoro ryose na se w'umwana na nyina yicaye aho n'umubabaro ateruye ikiziga cy'umwana. Hanyuma ndiyumvira nti mbega ukwizera, naho nari kuba indyarya ya mbere ku isi Imana yari kubaha ukwizera kwa nyina w'uwo mwana. Nari nteruye ako kana mu maboko yanje gutya ndagasengera, karasusuruka gatangura kwinyagaza kugurura utwiso twako ndagahereza nyina. Rero bavaho hantu kanaka, ariko naho biruko sinibaza ko bari abapentekoti gusa, bari nibaza ko ryari shengero gusa, sinzi ko bo bari n'abakristo. Sinigeze ndababaza, nari nezerewe gusa ko ako kana kari gasubiye kuba kazima kuva ico gihe. Mwene data Bone, harabayeho ibintu byinshi ariko turacakorera ya mana nyene guma ari ya yinde cy'uyu munsi n'ibihe bidashira. Ndiko nditegereza hirya no hino, nabonye mwene data Riloye kopi yicaye ngaha, niho nkimubona hari haheze igihe kirekire. Paul, nibyo Riloye niso, nibyo yo mana we Uburusiya. Rero ndabizi uyu musoda w'intwari ngaha ari aho kubw'ibikorwa by'umwami. Rero atankeka ndane zerewe kuba ngaha no kumva uyu mukozi w'Imana muto yavuga ko igikorwa twakoze igihe twari ngaha cyamubereye icyitegererezo n'ibintu bitera umunezero mwinshi. Kandi ubu ndizeye yuko ndavye ukuntu dufise abantu barahagaze, kandi ntitumara umwanya munini turibuka vya bikorane bihambaye vyo gusengera abagwaye. Rero ivyo natahuye nuko hari mwemwe mwene data ha mu micungararo ahantu hanaka ariko agira igikorane cyo gusengera abarwaye. Mwene data Riloy Jenkins, nizera ko ari ivyo. Kandi rero ndashima cyane, nizera ko umwami ariko aramuhezagira kandi amuhigi igikorane ciza ciza cyane ki mana we numvise nte witeka cyane kuri uyu mugoroba kuza mwishengero nkiri nama numva merewe neza mwishengero gusumba muri zirya nyubako ziberamwo imanza nta na kimwe mpora izo nta na kimwe mpora izo nyubako ziberamwo imanza ariko murabizi nda nkumbure nibintu byo kuziririza canke jewe gusa bimbera nk'ibintu by'ukuri murabona bo ugiye muri izo nyubako ziberamwo amahiganwa yo kurwana guto guhotorana ibintu by'ibiteramo ibintu byose bihabera womenga impemu mbi ziguma zigendagenda aho hantu ibyo rero bishobora gusa nko kuziririza ariko si ko biri ariko iyo uje mu ishengero ukenshi atankeka iyo ari ishengero ryuzuye mpemu uko bimeze nuko umenga wumva ufise umwitegenzo gusumba nk'uko hoba hari hari kintu imana iba iri aho hantu murabizi bisa nuko bitandukanye sinzi ingaruka inyubako igira ariko ni aho hantu bakoranira ego nibyo aba bantu nyene baba bari muri kijya kibanza kindi ariko ho ni kibanza cimpe mumbi nshobora kuba ari jewe gusa niyumvira ibyo ariko uko biri kose ndanezerewe kuba ndi ngaha muri iri joro ubu rero ntitwifuza kubagumya umwanya munini kuko hari abantu bahagaze kandi ejo ku mugoroba tuzoja mu kindi kibanza sinzi aho hariho ni hafi yo ngaha hehe inyubako y'ibiteramo yitwa Orange Show kugibikorane vyejo ku mugoroba nda akani akaciyemwo nzovuga mu rukurikirane rw'ibikorane vy'abarwiza tungabo mu mugwi w'abagwiza tungabo mu butumwa bwiza bwuzuye abo nkaba naragiriwe ibakwe ryo kuvugagira ku isi yose rero hariya umugenzi nkunda cyane yaradutumiye kandi turanezerewe kuba mu ikoraniro uyu mugoroba ubu imbere yuko twugurura bibiliya rero umuntu wese afise ingufu mu mubiri ashobora kuyugurura muri ubu buryo murabona ariko bisaba ko mpemu yera twugurura ijambo yugurura ugutahura kwacu maze akaduhishurira ibyanditswe ndizera bibiliya ndizera ko ari ijambo ry'imana kandi ndizera ko isi canke abantu bo mu isi bazocirwa urubanza umunsi umwe n'iri jambo rero ibyo bishobora kuboneka nk'ibidasanzwe kandi hari benshi babyiyumvira ukundi nariko ndavugana n'umugenzi wanje w'umwizigirwa cyane haraheze igihe gito umukatolika hanyuma yavuze ati Imana izocira urubanza isi iciye mu ishengero katolika asangwa ariko bimeze ishengero katolika irihe murabona rero niyacira urubanza iciye kuba metodista ababatiste bo bizogenda gute murabona niyacira urubanza ikoresheje umwe muri abo ubundi azobaho nye rero hariya hari umuvurungano urenze ko ariko niyo dutegerezwa kwerekeza kugira ngo dutore icyemezo cyacu nyacu kandi bibiliya ivuga yuko imana izocira urubanza isi biciye muri Yesu Kristo kandi we ni jambo wera Yohana rimwe ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahora n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe hanyuma mu Baheburayo 13:8 havuga hati uwo yari uko yararejo n'uyu munsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira kandi ibyo nizeye ko ari ukuri ubu nibaza ko muri 10 Imana mu itanguriro kuba Imana itagira itanguriro n'iherezo ifise itanguriro n'iherezo kandi bambe ntifise itanguriro n'iherezo ni twebwe dufise itanguriro n'iherezo ibyiyumviro byacu birahambaye kuruta twebwe naho mu byiyumviro bitoya byacu bifise itanguriro n'iherezo ntidushobora gutahura ubwenge bwayo buhambaye butagira itanguriro n'iherezo kubw'ibyo rero iyo ivuze icyo ari cyo cyose bishobora gusa n'ibidasanzwe kuri twebwe kumva ivuga ikintu mu byanditswe ariko gitegerezwa gushika nizera ko amajambo yiwe atazokugwaho kubw'ibyo nizera ko Imana izi yuko twebwe mu byiyumviro byacu bitoya bifise itanguriro n'iherezo tudashobora gusobanura ibyiyumviro byiwe bihambaye yo irisobanurira ijambo ryayo bwite ntikeneye umusobanuzi n'umwe yo yisobanurira ijambo ryayo bwite mu kwemeza iryo jambo mu gihe cyaryo nizera ko Imana mu itanguriro ko Nowa yari ijambo rya kirya gihe ry'ubutumwa bwiwe rero inyuma y'ibyo Mose rero Mose ntiyashobora gufata ijambo rya Nowa ntiyashobora kubaka ubwato ngo abakure muri Egiputa bamanuka uruzi niri cyanke berekeza mu gihugu cy'isezerano n'ibindi ubutumwa bwiwe ntibwakoze mu gihe cya Noa. Icyo cyari gihe cy'ijambo ry'Imana cyategerezwa kwemeza na Mose ko ari ukuri, na Yesu ntiyari kuba afise ijambo rya Mose, kandi na Luteri ntiyari kugumizaho ijambo ry'ishengero Katolika Wesley ntiyashobora kugumana ijambo rya Luteri, kandi n'abapentekoti ntibari gufata ijambo ry'abametodiste. Bo murabona ishengero ririko rirakura igihe cyose gifise igihe cyacu cy'ijambo ngaha. Rero Imana mu buryo bwa mpemu yera ihishura ijambo ryayo mu kurigaragaza no kuryemeza yonyine. Ibyo bikerekana ko ari ijambo ryayo ririko rirashitswa mu gihe ryasezeraniwe. Ibyo Yesu yarabivuze, yavuze ati, naho jewe mutanyemera mupfe kwemera ibikorwa kuko ari byo binshingira intahuwo ndiwe. Murabona iyo haba n'umwe azi ibyanditswe rero je mu buryo butumvikana butangaje uburyo abantu badashaka kumwizera kuko we umuntu yariko yigira Imana. Rero yari Imana mu ishusho, Imana yari muri Kristo yiyuzutsa n'abari mu isi, kuko atamuntu ashobora gukora ibi bikorwa nk'ibyo ukora. Shiti Imana iri kumwe nawe, nkuko tuzi uko Nikodemu yavuze ko abanyekombe bizera ibyo. Ubu turazi yuko rijya jambo iyo bamenye ijambo, yavuze ati, iyo mwizera Mose nanje muba mwizeye kuko ari ibyanje yanditse, kandi mutwitegereze iyo bitegereza mu byanditswe ngo babone ibyo Mesiya yategerezwa gukora. Rero bari guca bamumenya kubwo icyemeze ku Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, kandi ko yariko arashitse amasezerano yose yerekeye Mesiya ibyo yari gukora. Yesu yashingiye intahe iryo jambo mu gutuma ariryo jambo ribaho icyo gihe, kandi nizera ko ari cyo kintu nyene tubayemo muri iki gihe. Imana ishingira nta ijambo ryayo mu kwemeza ibyo yavuze ko izokora. Ubu tuzi ko iki ari gihe cy'agakiza, aho Imana ihamagarira abantu kuva mu isi, kuva mu buzima bw'ibyaha baca mu buzima bwo kuyikorera. Kandi mu gihe Imana yasutse mpemu wayo ivuye mu kirere, ibimenyetso bihambaye hamwe n'utwumiza bizoherekeza igikorwa cy'iki gihe. Iki ni aho imvura y'agatasi iyo urushana bigwira hamwe, kandi turazi ko hategerezwa kuba ibimenyetso bihambaye n'utwumiza, ariko mu madini menshi ahambaye bibitera babitera igitugu ibi. Ariko ndashima cyane kubyitsa inzugi zuguruwe na ronse ngo ndazicemo hamwe n'uguhumekerwa kwawe abagabo bakiri batoya nk'umwungere wanyu ngaha. Ibyo byatumye ba mu gihe ntanguye gusaza nkabanziko iminsi yanje haruwe nkamenya ko aba basore bashobora gufata ubu butumwa bakazobukwiragiza gushika umwamagarutse hamwe atoza mu rungano rwanje. Ariko nizigiye kuzomubona ndamwiteze buri munsi, ndagavye nguma ntegurira icyo gihe. Ubu reka tuvugishe umwanditsi imbere yo gusoma igitabo ciwe mu gihe twunamitse imitwe yacu. Data wo mu ijuru, turagushimira kubona turi bazima kuri uyu mugoroba no kuba tugarutse muri iki gisagara gihambaye twicaye ngaha, aho dushobora kubona imisozi idukikije turaraba hejuru maze tukabona ibarafu hamwe n'ibiti by'imicungwe bishurikiye rimwe. Mbega isi nziza cyane waduhaye kubamwo, hanyuma tukabona ukuntu umuntu yabyononye n'uko yigenjeje muri iyi si. Bidutera isoni twebwe ubwacu. Data, turi hano kuri uyu mugoroba tugerageza gukora ibyo dushoboye byose kugira ngo tugerageze kwereka abantu iki kintu gihambaye Imana yakoze, kandi bamenye ko hari ikintu gihambaye hariya. Reka twitegereze ibyo kuri uno mugoroba, Data, mu gihe tuzingurura ijambo ryawe ngo turisome. Turashobora kurisoma, Data, ariko reka mpemu yera riduhishure biciye mu gwijuri kwa kuko tubisavye mu izina rya Yesu, amen. Rero mwebwe mukunda kwandika no gusomera hamwe ibyanditswe n'umukozi w'Imana nkuko bama babisoma, kandi uko byari bimeze igihe na haraheze imyaka sinarinda kwandika ibyanditswe byanje n'ibindi, ariko narashaje gatoye kuva icyo gihe. Murabona mperuka kurenza imyaka 25 haheze igihe gitoya, haheze imyaka 25. Rero bituma mera nabi gatoya, ariko ndacagerageza kuguma mfashe ku kintu cyose nzi gukora mu ijambo ryiwe kugeza aho azompamagarira. Ubu reka tuzingurure Murewera Yohani igice cya 14 n'ijambo tumenyereye twifuza gusoma kuri uyu mugoroba, kugira tuhakure icigwa umwami abikunze. Nka mwese murazi umenga kenshi tubarikoresha mu bikorwa mu migirwa wo guhamba. Namba hari igihe noba narifuje kwigisha mu gihe cyo guhamba, ni kuri iyi si yireke ipfe isubire ivuka ubwa kabiri. Uwera Yohani 14 kanele kushika kumurongo windi gwendi ibaza nari nabyanditse aha hepfo ntimu hagarika imitima yanyu namba mwizeye imana nanje munyizere imuhira kwa data haramazu menshi yaba tariho mba ndabibabwiye ngiye kandi ndabategurira hanyu kandi namba ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje ngo aho ndi namwe bariho muba. Iyo nja murahazi kandi murazi nzira ijayo. Toma aramubwira ati mwami turazi iyo uja dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nta wushika kuri data ntamujanye. Iyo muwa mwaramenye na data muwa mumuzi uhereye ubu muramuzi kandi mwamumenye. Umwami yongera imigisha yewe ku ijambo ry'iwisi risomwe turazi kuri kwagaruka ko uko tuza kuturegera imbere mu gihe dushaka kubwira ishengero ku kigwa gitoyi. Ejo mu ijoro nari iyuma muri Arizona aho nsigaje mbye mbugu jewe aho mperukira ngaha n'aba Jefferson Ville muri Indiana ubu haraheze imyaka mike yindi muri Arizona kubwiyerekwa ryandungitse hariya ubu tuba hariya kandi nta shengero na rimwe ngira hariya mwene data Green mwene data wacu ari kumwe natwe ngaha yashinze ishengero aho rimwe rya Assemblies of God ishengero amakoraniro yomu igisagara hagati barashize hamwe kandi niyumvira ko bose bagiye hamwe na mwene data Block hamwe na mwene data Gilmore hasigaye iri shengero ryuguruye kandi mwene data Peregrine ava muri Texas yari imbutse afata ikibanza kaba kandi afatanije natwe turanezerewe kumenya koko mwene data Green yasubiye kugurura iri shengero ryari ryarugawe kandi joro riheze ndiko ndigisha hariya iyuma abadanda zababa Kristo nigishije kucigwa cizamugwa rero ico gitegerezwa kuba cabaye icigwa kitamenyerewe kwigishwa ko muri bo mu munsi mukuru ariko benshi muri bo hari yabari abakristo kandi uko niko bimeze muri ibi bikorane nk'ibi canke mwishengero noshobora kuvuga ubu nibangahe muri mwebwe muri abakristo ngumbure iki biganza byose cyo byoduzwa uri umukristo kandi rero namba turi abakristo niyumvira yuko twotegerejwe kubimenyeshwa imbere ntidutegerezwa gusa kubyibwira turamenyeshwa aho tugana uko hazoba hameze kandi ndashaka kuvuga kuri ibyo muri iri joro kandi cyigwa kigiye kuba ibintu bitegerezwa kuzoba kandi rero navuze ijoro riheze kwizamugwa rero muri iri joro ndashaka kuvuga kuri iki cyigwa icyo notegerejwe gufata hamwe n'ubutumwa bw'ijoro riheze rero hagiye kuzoba izamugwa ibyo turabizi byo ni muri hazoza bizoba rero Yesu ngaha ariko aravuga ukuntu agiye kubandanya kudutegurira ibibanza ntimuhagarika imitima yanyu rero yari kwarabwira abayuda ati rero mwarizeye imana nanje nimunyizere nk'uko mwizeye imana munyizere kuko ndi umwana w'imana murabona kandi imana mu yandi majambo jewe na data turi umwe data ari muri jewe kandi ibyo mubona bikoreka nkora si jewe ni data ari muri jewe niwe akora ibikorwa imana yari muri Kristo yizuyuzuza n'isi byari byoroshe ku bayuda bigishijwe biciye mu runganwe kwizera yuko hariho imana ihambaye insigabwenge ariko kwiyumvira yuko iyo mana yategerezwa kumanuka maze ikagaragaza ubwayo mu mwana wayo Yesu Kristo imana igerera mu mubiri ico cari ikirenze gatoyi kuri bugu gutahura ariko yavuze ati rero ko mwizeye imana nimunyizere nanje kuko imuhira kwa data hari amazu menshi kandi agiye kubategurira ikibanza ubutima bwa Yesu bwari bugiye kurangira hano ku isi yari yareretse abantu kandi abagaragariza yuko yari Yehova yagaragaye mu mubiri kubw'ibimenyetso bihambaye n'utwumiza kandi ukwerekana Bibiliya yari yisunze ubwiwe kandi yerekanye yuko yari Imana yigaragaje rero yavuze ati igihe muzobona ubuzima bwanje burangiye buzoba burangiye kubera intumbero kandi ndagiye kubategurira ikibanza ngo aho ndi namwe abariho muba. Kubw'ibyo Yesu abwira abigishwa biwe yuko ubu buzima butarangirira mu rupfu.
That this life is not ended in death.
Now, Navuga yuko ibi ari gisomwa ikigihe cyo guhamba. Mwibuke twebwe urupfu ruri imbere yacu neza, kandi ntituzi namba hariho bamwe muri iyi nyubako bashobora muri iri joro, bashobora kudashobora ngaha, bakiri bazima muri ubu buzima bw'umubiri. Nuko rero si ubwo kwizigirwa. Iminota itanu guhera ubu yoshobora kuba ari urya musore w'amagara meza. Abantu bakiri bato muri iyi nyubako bashobora kuba ibiziga mu minota itanu guhera ubu. Iuko n'ukuri rero ubugira kandi hashobora kuba mu minota itanu guhera ubu twese twoba turi mu bwiza. Gusa tubizi ibyo biri mu biganza by'Imana. Yesu yavuze yuko atarabiza ubwiwe igihe icyo gihe cyobaye, ariko ibyo byari mu biganza bya Data wenyine. Rero ariko yababwira yuko inyuma y'urupfu hariho ubugingo, kuko ndagiye maze ntegure ikibanza. Ibyo ni kuba kubakira kubereka yuko hariya yariko arababwira yuko hariya ubugingo inyuma yuko ubu buzima bumaze kurangira. Rero mbega ukwirugwa ibyo byategerezwa kuduha twese kumenya yuko inyuma y'ubu buzima buheze hariho ubugingo ubwo tugiyemo. Kandi mu gihe uri kurasaza ibyo bicikanya byo gusumba kuri wewe, mu gihe uriko urabona iminsi y'ubuzima bwawe yegereza, rero bitangura kutangura kwitegurira ibyo bintu bihambaye. Ubu ni n'ukubandanya k'ubu buzima nyine mu yindi si ikindi kibanza. Ukuvuka kwawe kwateguwe imbere y'igihe. Ndibaza yuko ibyo uvyizera. Umwe wese muri mwebwe aratse yuko kuvuka kwacu kwari kwarateguwe mbere. Waruzi yuko ukuba kwawe ngaha kutigeze kuba gusa umugani cyangwa icyiyumviro. Ikintu cyose cyari cyarateguwe neza n'Imana imbere y'itanguriro ry'isi, yuko wobaye uri ngaha Imana itagira iherezo yari ibizi. Kandi kuba itagira iherezo yategerezwa kumenya imbaraga sa yose yo kwigera iba ku isi nakanga ngahizo kubita urugohe. Uko no kutagira iherezo, murabona wewe ubwenge bwacu bukeya ntibushobora kubona neza icyo utagira iherezo bisigura. Imana itagira iherezo yarinze ibintu byose. Kubw'ibyo nta kintu na kimwe kigenda ukutariko. Namba tuzi ijambo ry'Imana, tuzi aho tubaye, turazi igihe tubayemo, turazi ikiri imbere yacu, turabona ibyo twarenganye. Kandi igitabo cy'Imana ni uguhishurwa kwa Yesu Kristo ibikorwa byiwe mu bihe byahise. Ibyo byari muri icyo gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Hanyuma rero n'amasezerano agiye kuza, rero amasezerano yiwe yose ni ukuri. Imana ntishobora kuvuga ijambo iryo ari ryo ryose ritabanje kugaragazwa. Ijambo ryose avuze ritegerezwa gushika imbere y'ukuremwa ku isi. Abantu bamwe barayoberwa ibyo mu itanguriro hari y'igihe yavuga iti Imana irasubiramo ubwayo. Oya, gusa uriko uratahura kutariko. Murabona Imana ku itanguriro yavuze iti ni habeho. Isi yari umwiza gusa mu ibuziba na hamwe. Yavuga iti ni habeho umuco. Hashobora kuba haraciye imyaka amajana imbere y'uko umuco ugaragara, ariko igihe yabivuga byategerezwa gushika bitegerezwa kuba muri ubwo buryo. Murabona kandi yavuze ijambo ryayo imbuto zari munsi y'amazi igihe yumutsa isi. Rero imbuto zarameze icyo avuze cyategerezwa gushika. Yavuze biciye mu bahanuzi, narabivuze ko mu kumugoroba uheze. Akarorero dufata Yesaya yavuze ati inkumi zosaminda ninde yo kwiyumviriye ko umuntu yiyumvirwa neza mu bantu yovuga ijambo bwirwa inkumi zosaminda. Ariko kubera ko ya umuhanuzi ni ugaragaza ijambo akozwe ku buryo adashobora kuvuga amajambo yiwe bwite, ategerezwa kuba amajambo y'Imana avuga ni ukwerekwa gusa kandi n'akanwa k'Imana. Kandi rero kubyibyo yavuze ati inkumi zosaminda nkumbure, ntiyoshoboye kubitahura, ariko Imana yari yabivuze iciye muri we, kuko yarabisezeranye iti ntizokora ikintu na kimwe itabanje kubihishurira abasabyi biwe abahanuzi. Rero igihe yavuga ibyo yari imyaka amajana umunani mbere y'uko ibyo binashika, ariko byategerezwa gushika amaherezo. Ayo majambo y'Imana yamase mu nda y'inkumi maze arasaminda, kandi abyara Imanueli muri twebwe umwana tuvukiye duhawe, umwana w'umuhungu izina rye wazokwita bitumuje cyana bimane ubushobozi umukama w'amahoro data wetwa twesahoraho ibyo byategerezwa kubukonyene kuko imana yari yabivuze biciye mu kanwa kwa muhanuzi kabahanuzi bayo kandi amajambo yose y'imana yategerezwa gushitswa kubyibyo turazi yuko uwo Yesu yagiye gutegura ikibanza cyo kwakira abantu biwe bwite abo bantu biwe abo bari bo nditseye yuko turi gice cyabo bantu muri iri joro namba taruko mugenzi wanje imana yarateguye uburyo igisabwa yuko ushobora kuba muri ibyo namba ubishatse ufise umwitegemvyo wo guhitamo ushobora kwigenza nkuko ushaka ariko ubu urabe rero muri yisigiye kuza hariho yisigiye kuza nyene ngo kuvuka kwanyu ngaha niko navuze wari warateguwe imana yaritse yuko wobaye ngaha kandi uburazi n'ibintu ababyeyi bawe bakoze ubu abantu biyumvira yuko bidakurikirana kuva mu runganwe bica mu rundi runganwe ariko niko biri harya mu gitabo cy'abaheburayo ndizera ko mu gice cindwi Pawulo avuga hariya abanditsi ndizera yuko yariwe yariko aravuga kuko kintu gikomeye cyabaye kuri Aburahamu yahaye ikigira cumi Melekisedeki igihe yariko arapfa kunesha umwami kandi rero yavuze yuko rewi yari mu bura bwa Aburahamu igihe yahura na Melekisedeki avuye kunesha abami kandi yamenye ibyo ko rewi yatanze ibigira cumi nawe igihe yari mu bura bwa Aburahamu sogokuruza wiwe kandi yahanye ibyaha by'abantu kubana babo kuva kurunganwe uja kurundi kuko batitondera ijambo ryayo murabona mwese mwateguwe mbere na mbere n'Imana nta kintu na kimwe gishika giturumbuka n'Imana irazi byose byose byateguwe imbere byateguwe haraheze urunganwe rwinshi ku buryo wobaye ngaha muri iri joro ibyo warubizi wiyumvire gusa yuko wewe igihe kimwe bindaja kubisobanuramo bugira kandi wewe igihe kimwe wari muri so mu karema ngingo kaso rero ntiyarakuzi ico gihe nta nubwo wari umuzi ico gihe ariko urabona hanyuma washizwe mu gitereko mu nda ya nyoko biciye mu bugeni bwera hanyuma wabaye umuntu agaragaye mu ishusho ntiyaso haca habaho ugufatanya rero uburyo bwonye nushobora kuba umuhungu umukobwa w'Imana kuko utegerezwa kuba utegerezwa kugira ubugingo budashira kandi hariho uburyo bumwe gusa bw'ubugingo budashira kandi ubwo ni ubugingo bw'Imana uburyo bumwe gusa bw'ubugingo budashira ubwo bwari Imana rero kuba umwana w'Imana wategerezwa kuba muri we ibihe byose akarema ngingo ko mu bugingo bwawe ubugingo bwa mpemu muri iri joro bwari mu Mana data imbere y'uko haba n'agace gatoyi cyane mu bigize umuntu murabona kandi nta curico kiretse ukugaragara kw'akarema ngingo kubugingo bwari mu mana nk'umwana w'Imana ubu waragaragajwe inyuma yuko ijambo ryayo ryaje muri wewe kugira ngo rimurikire iki gihe uriko uragaragaza ubugingo bw'Imana muri wewe kuko uri umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana kubwibyo mbega uratahura ibyo mvuga muratahura uri mu ukozwe ubu wicaye muri iri shengero muri iri joro kuko igikorwa cyawe ni ukugaragaza Imana kuri iki gihugu no kuri aba bantu no mu kibano abo mushitse hamwe aho wowe uri hose Imana yarize yuko wobaye uri ngaho kuko utegerezwa kuba hamwe mu turema ngingo twayo canke kimwe mu biyigize wategerezwa kuba ibyo namba warigeze namba ufise ubugingo budashira rero bwamye ari ubugingo budashira kandi Imana imbere yuko habitanguriro isi yarizi yuko wobaye ngaha kandi gihe ijambo canke amazi ukozwa n'amazi ijambo byamanuka kuri wewe byagaragaye mu kiremwa ubu urafatanya naso Imana nyene nkuko ufatanya naso wo mwisi murabona murabene gihugu b'umwami sabene gihugu ariko murabana bahungu n'abakobwa b'Imana nzima namba ubugingo budashira bugerereye muri mwebwe ubu rero namba byaruko Yesu yarukunengesera kw'Imana kwagaragaye yarukunengesera kubumana mu mubiri kubyibye igihe Yesu kwisiya yaza ku isi maze akagaragara mu mubiri wari ngaha muri we rero kuko yari jambo ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi jambo ryigitse umubiri maze abana natwe ijambo ryigitse umubiri kubyivyo wagendana nawe igihe wari muri we igihe yari ku isi wababaranye nawe kandi wapfanye nawe wahambanywe nawe kandi ubu wazukanye nawe maze ugaragaza ibigitse Imana wicaye ahantu ho mu ijuru wamaze kuzu uzukira mu bugingo bushasha kandi wicaye ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu yo ibyo bisigura byinshi cyane muri iyi minsi shengero ibyo bisigura byinshi cyane kuri twebwe tubona ubwacu turi mu mwanya wacu muri Yesu Kristo rero namba turi ibyo bikitse Imana ntidushobora kubeshwaho na zanemera ntidushobora kubeshwaho no gukora kw'amadini dutegerezwa kubeshwaho n'ijambo kuko umugeni ari gice cumukwe nkuko umugore wese ari gice cy'umugabo wiwe kubyivyo dutegerezwa kuburya mugeni jambo none n'igiki urya mugeni jambo ukugaragara ku iki gihe umugeni atari nemera cyangwa idini ariko ijambo ritsima rivuye mu kanwa k'Imana kigize Imana kizima cerekana ku isi yose ibigize Imana mu buryo bw'umugeni ategerezwa kwerekanwa muri iki gihe turi ko turabamwo ubu Marteriteri ntiyoshoboye kugaragaza ibigize Imana nkuko tubigaragaza kuko hari mu ntango kuzuka nkuko urubuto rw'ingano rwagiye mwivu ubu tugiye kubisubiramo ubugira kandi mushobora kuba mwarasomye ico gitabo uriya mudadi yantwenze maze akavuga yuko ndi umuntu ashikuza mu bashikuzi bose yarandwanya yivuye inyuma ikintu cyose citwa Imana no kunatwenga Imana yavuze ati Imana yashoboye kugurura ikiyaga gitukura kandi ati igashobora abantu bayo maze ikicara yanyuranije ibiganza byayo kunda yayo hanyuma ikareka mu bihe by'umwiza abo bantu bose bagapfa kandi bakababara abo bana batoye bakaribwa n'intambwe murabona integuro yose ishengero ryose rwubatswe kuguhishuri kw'Imana Yesu yavuze muri Uwera Matayo igice cya 16 ati inyama n'amaraso ntibyaguhishuri yibi ariko data ari Juri abiguhishuriye byari biki uguhishuri guwariwe kandi kuri urwo rutare nzogubaka kwishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora murabona uguhishurirwa kwa Yesu Kristo muri iki gihe atari ico yari mu kindi gihe icari ubu Bibiliya irabisigura bigenda bitera imbere mu mugeni bija mu gutungana kose rero urubuto rw'ingano rwa Kristo rwategerezwa kuja mwivu niko n'umugeni ategerezwa kuja mwivu mu bihe by'umwiza urubuto rwose rugiye mwivu rutegerezwa gupfa ataraho ntirwohunda imbuto ntirwokongera guhunda imbuto rero ishengero rihambaye yashize ku munsi wa Pentekote mukurungika mwemu yera yategerezwa kubabazwa nk'umumaratiri hanyuma agahambwa mu mwanda mwisi mu gihe cy'umwiza kugira asubire kuboneka mu gihe cya riteri hanyuma agaragare mu kunengesera kose mu mugeni wa Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo murabona ntakundi kubyivyo umugeni mwizamugwa azogaragara kandi hariho ibyo byose byateguwe imbere n'Imana byose byarategekanijwe kuva mu ntango yari yizi umuntu wese ahantu hose uwari ahari hose byose kuri ibyo byose byateguwe imbere Imana yari yizi ko byobaye ngaha kandi gihe yabikoze uko ku buryo igihe tuje hariya yagiye kudutegurira ikibanza kandi gihe tuzoshika hariya byose bizoba byateguwe nyene nkuko n'iri joro byateguwe nkuko iyi saha yateguwe ego ukumenya ibintu imbere kwiwe kuramubwira ibi bintu byose mu kumenya ibintu imbere irahantu hose kuko izi bintu byose izi ibintu byose kuko irahantu hose kubyivyo mu kumenya byose imbere rero ntishobora kuba gusa nk'umuyaga hejuru y'isi kuko yo ni umuriho si kintu cy'umugani n'uriho aragerereye no mu mazi agerereye ahantu hitwa mu ijuru kandi kubyivyo mu kuba kwayo ahantu hose mu kuba ahantu hose kuba izi byose byose imenye ibintu byose rero irahantu hose kukwitsi ibintu byose wewe ubu warakuze kuva ukivuka igihe wavuka ukerekanwa muri yisi imana yaritse yuko wari ugiye kuba ngaha muri yisi kandi warakuze kuva kukuvuka kwawe kugeza ukure ibintu byasa naho bidatahuritse kuri wewe mu bukumi bwawe ubusore bwawe nk'umwana ubu bisa naho bigaragara neza ntiwashobora kubitahura igihe wari umwana ariko ubu ukuba umuntu akuze utangura gutahura kandi ukabona yuko ikintu cyose cyari giteguwe neza kandi wewe bisigura ikintu kinaka kuri wewe ubu rero n'ukuvuka kwawe muri mpemu urakora ibintu udatahura iyo uri akana gatoye kuza imbere yaho bavugira ubutumwa uzana ubugingo bwawe kuri Kristo ukora ibintu nk'ibyo bitangaje uribaza impamvu wabikoze ariko haheze igihe iyo umaze gukura nk'umukristo wamaze gukomera rero urabitahura murabona hariho ikintu gitiganza urabona impamvu wategerezwa kubikora ukuvuka kwawe muri mpemu ukuvuka kwawe gusanzwe kugereranywa no kuvuka muri mpemu ese ukuntu bijanye na wewe muri ubu buzima uko ugenda ukuri ikintu cyose kigenda kiroranye kuko arico washiriweho nticari ikintu kidasanzwe aho mwijoro winjira udandabagirana mu ihema ry'ikoraniro canke mu rusengero rutoya ahantu hamwe mu mfuruka y'ibarabara aho umuvuga butumwa yigishije ku kintu kimwe ubutumwa bumwe hanyuma ugaca utembagarira neza na neza havugirwa ubutumwa murabona iby'Imana yari ibitse imbere yo kuremwa kw'isi murabona biboneka nk'ibidasanzwe kuri wewe rero igituma wigize wagize ibyo ariko ubu urabitahura urazi byabaye birajanye n'ubuzima urimwo kandi bizoba bijanye n'ubugingo buzoza iyi si n'ubuzima bwayo ibiboneka nka nk'igenda iratera imbere uko ugenda urakura ikintu cyose kiboneka nk'ikijanye na wewe sinizera mu yuko umuntu yashitse ngaha gusa giturumbuka rero mwiyumvire gusa iyo uje kwisi kwisi ikintu cyose cyategerezwa kubanza kugutegurirwa cyanke bambe kuba cyaramaze kugutegurirwa birangora gutahura ukuntu twoshobora kwiyumvira yuko Imana yoshobora kudutegurira ibyo bintu ito ntitwoshobora gushira ibyizigiro muri yo yuko namba yaratuzanye muri uru ruzazane turi mu bu kandi yaraduteguriye ibintu byiza by'ubuzima hano tworushirije gushobora kumwizigira ko yotegura ibintu bigiye kuza murabona ibintu by'ibihe bidashira bisa naho nk'uko mvuze bitangaje cyane kandi si niyumvira yuko ijuru ari ahantu nkaho mawe yamye akunda kumbwira niyumvira yuko ishengera ibyo byabirenganye kwiyumvira niko byari bimeze imyaka ijana cyangwa amajana abiri iheze niyumvira yuko abantu ba kera bakunda kwiyumvira yuko umuntu wese apfuye yatuga mu ijuru kandi yabafisi inanga maze akicara hejuru hariya kukubicu hanyuma akavuza inanga rero bari bazi yuko hariho ahantu hitwa mu ijuru ariko ba namba biruko abacuraranzi bose boba bafise icyo baturushije murabona ariko tu ariko sisi sahantu hameze gutyo su kuvuza inanga na gatoya ndizera sinizera yuko bibiliya yigisha ibyo ariko icyo cari cyiyumviro bari bafise imbere yuko kunengesera kw'ijambo kubaho canke ukugurwa kw'imatanisha igishashara ndwi byadusezeraniwe muri iki gihe ari byo bidufasha ubu gutahura kandi ndizera yuko ijuru ari ahantu nyaho nyene cyo kimwe nuko ari ahantu nyaho murabona kuko Imana yadutanguje mu gukura kwacu muri mpemu muri iki kibanza kandi ndizeye yuko ijuru ari ahantu habaho nkaho aho tutazokwicara ibihe bidashira maze ngo tube hariya ku gicu ntituzovuze inanga yacu gusa umwanya wose guhera ubu n'ibihe byose ariko turiko turaja ahantu habaho aho tugiye kuzokora ibintu aho tugiye kuzoba tugiye kuzokora tugiye kuzonezerwa tugiye kuzobaho tugiye ku bugingo budashira nyabwo tugiye kuzoja mu ijuru iparadiso nk'uko Adamu na Eva bakora kandi babaho kandi barya kandi banezerwa mu itongo rya Edeni imbere y'uko icaha cinjira turi mu nzira yacu yo gusubira hariya ubugira kandi nibyo gusubirayo Adamu wa mbere biciye mu caha yaradu yarahadusohoye Adamu wa kabiri biciye mu kugororoka adusubizayo ubugira kandi aradutsindanishiriza kandi adusubizayo mwebwe abantu mwakira mabande ubu ubutumwa bwo gutsindanishirizwa ndashaka yuko mubufata kandi mwakirizo bande ndashaka yuko muyironka narabivuze ko ngaha haraciye gihe murabe ukuntu umubyeyi wanyu wo kwisi imbere yuko muza ngaha imbere yuko bamenya yuko muri ko muraza baritegurira kuza kwanyu muvyiyumvire gusubu abavyeyi banyu bo kwisi rero umubyeyi wo mwisi nikigereranyo gusa cyo umubyeyi wo mwijuru namba tuzi ukuntu duha ingabire nziza abana bacu data wo mwijuru arushiriza kumenya ukuntu ahingabire nziza abana biwe Yesu yavuze aya majambo murabona bari tegurira kuza kwanyu barakora gatanda gatoyi cyane bakarondera kantu gatoyi udushesheti dutoyi n'uduhuzu dutoyi nibindi baragutegurira ikintu cyose kugira ngo uze barategura imbere yuko unaza kwisindi Yesu yagiye gutegura kuza kwacu hariya rero murabe imuhira kwa data hari hamazu menshi cyane muze sinshaka kuvuga kongera ku ijambo cyane gukura ko kuri ibyo kuko ntidutegerezwa gukora ibyo ibyo ishyiriro Yohani 2:2 havuga hati uwo wese azokongera ku ijambo cyane akure ku ijambo kuri ibyo ariko mundeke nkore ibi atari ibyo kongera ko ariko gusa ku kuza n'umuco imuhira kwa data hari ubwoko bw'amazu menshi sinizera yuko nitwaja mwijuru yuko tuzoba gusa abantu bose bameze neza na neza kumwe sinizera yuko bose bazoba ari inzobe canke birabura canke batoyi canke baniniya canke bose ari ibigatanya ndizera yuko Imana ari Imana y'ibintu by'uburyo bugutandukanye isi iravyerekana yashizeho imisozi mininiya n'imisozi mitoyi yashizeho ibiyaga yashizeho abantu ahantu ubugaragwa yashizeho ibintu bitandukanye kuko yabikoze mu buryo byabishatse kandi yashizeho ibihe iki urushani impeshi agnagatasi yashizeho ibihe byerekana yuko ari Imana y'ibintu by'uburyo butandukanye yabaremye mu buryo butandukanye abantu bamwe mu by'ukuri nabikakisha kandi abandi n'abantu bumira ku byo bizeye kandi abandi bameze neza kandi nabagwa neza kandi uronkanye n'ubwoko bwose butandukanye bw'abantu no mu bwami bwiwe murabona murabe uwera Petero kandi mu musuzu mugereranije na Andrea murabona Andrea yari urya muhizi w'umusenzi yaguma gusa ku mavi yiwe igihe cyose kandi intumwa Petero yari umwe muri ibyo bishirira bavuga ubutumwa kandi nibindi kandi Paulo we yari umunyabwenge gusumba a nk'umuhanuzi cyangwa ikintu kinaka kandi yaguma ukwiwe kandi murabona Mose yanditse ibitabo bine bya mbere by'irya kera rero yanditse isezerano rya kera ibindi byari byagezwe n'abami na Zaburi n'ibindi hamwe n'ibyo umuntu kanaka yanditse ku bahanuzi ariko Mose yanditse ibyagezwe ibitabo bine bya mbere ere bya Bibiliya itanguriro kuva yabarewe gusubira mu byagezwe hanyuma rero Paulo yanditse isezerano rishashi byo nukuri Matayo Mariko Luka na Yohana banditse ibikogwa byakoretse nibindi ariko Paulo yatandukanije icyagezwe n'ubuntu kandi abishira mu kibanza cyabyo murabona yari umwanditsi w'isezerano rishasha yaduhaye ibyani inyandiko y'isezerano rishasha ashira ijambo ry'Imana ku rutonde ubu murabe menshi amazu menshi ubwoko bwinshi bw'amazu nka ubwoko bwinshi bw'imisozi nka ubwoko bwinshi bw'inzuzi amasoko ibiyaga byari ngaha igihe waza ngaha ubwa mbere kuko ukugira neza kwa so wo mwijuru kwabishize ngaha kuko abantu bamwe bakunda imisozi abandi abantu bamwe bakunda amazi abantu bamwe bakunda ubugaragwa rero murabona ukuza kwawe yarazi kamere yawe n'icyo wobaye rero yabiremye nyene mu buryo binezererwa yo niyumvira yuko ari we data w'igitangaza murabona kumenya yuko yabiremye gutya ndanezerewe ko yaremye imisozi ndakunda imisozi kandi ndakunda ibyo mu gihe abandi yo sinshobora kwihangana yo itegerezwa kuba yarahereje mwo ibyo kuzura igisandugu achayo bavangiramwo isima yemwe yarayihejeje kuburyo no shobora kubinezererwa murabona kuburyo rero uvuga uti ndakunda ibiyaga aho nshobora kubona kure cyane yemwe ngizo kamere zibiri zitandukanye twembi turi abakristo ariko data yarazi yuko uwo bayi uri ngaha kandi yaguteguriye ikintu cyose imbere yuko uza ngaha amina ukuza kwawe kwa mbere ngaha yaraguteguye ku bwawe igihe waza ngaha mbega ibyo ntibiteye igomwe kwiyumvira kuvyo yakoze ubu rero ariko mwibuke izi ni impano gusa z'igihe kinaka mu kigereranyo ubu turazi yuko Mose mu kubaka ihema mu bugaragwa canke kuri tegura yavuze yuko yakoze ibintu byose akurikije ibwirizwa ry'ibyo yabonye mu ijuru murabona rero ibintu byo mu isi byerekana gusa uko ibintu byo mu bihe bidashira bimeze kandi nambi y'isi tubamwe uno munsi ari nziza cyane nkuko tuyikunda kandi kunda kuyibamwo no guhume kumwuka no kubona amashurwe n'ibindi namba namba ibyo namba ibingahari ukugaragara ikintu kiriko kirapfa kigaragaza gusa ikintu kibihe bidashira iyo ubona igiti kirwana kigikwega kigerageza kubaho ibyo bisigura yuko hariyo igiti ahantu hanaka kidategerezwa gukora ibyo iyo ubona umuntu ngaha arwana no kubaho umuntu kanaka mu bitaro canke ku gitanda cy'umurwaye canke mu isanganya arwana kandi ukuboroga ku rupfu kwahagamye mu muhogo kandi asunika yongera asemerera avuze induru ku bw'ubuzima ibyo bisigura iki hariho ahantu ahantu hanaka hariho umubiri utarwara kandi utavuze induru kubera ibyo murabona ntabyo ukora gusa rero ni impano z'umwanya mutoyi kuri twebwe ibi bintu byerekana gusa yuko hariho imwe y'ibihe bidashira iyo ni Yesu yagiye kudutegurira y'ibihe bidashira rero zerekana gusa yuko hariho iyihambaye muri izo kuko izi ari ubwoko bumwe rero mwibuke Bibiliya yavuze iki nambi y'inzu y'urusago yo ku isi tugerereyemo niyaramuka isambuwe ikazimangana turafise iyindi ituri ndiriye gusa ni nkakana umubiri wako mutoye muri nyina urigorora kandi ugahindukira rero ariko nyene murabona kandi muravye murashobora gufata umugore naho yoba yigeze gusara ariko yagiye kuba umuvyeyi imbere gatoya yuko uwo mwana avuka hariho ubugwaneza kuri uwo mugore ugiye iruhande yiwe hariho ikintu kinaka iminsi yose agira umutima mwiza kurusha kuki hariho impemu y'umumarayika mutoyi irindiriye kwakira uwo mubiri usanzwe ubwo nyene akimara kuvuka impemu y'ubuzima zamwo kandi Imana imuhumekeramo hari yamaze agacika ubugingo buzima rero mu gihe umwana bariko aravuka rero impemu y'uwo mubiri iri hariya kugira ngo imwakire kandi rero iyo iyi uwo mubiri uvukiye ngaha kuri yisi nk'uko umwana avuka kandi hariho umubiri udapfa urindiriye kwakira iyo mpemu muri uwo ubugira kandi yo mbega ikintu gihambaye turi ubu muri Kristo Yesu amina abana muri Kristo abana b'Imana barindiriye gucungurwa kuzuye mu kuza k'umwami wacu Yesu kutwakira muri bubwiwe igihe uyu mubiri uyupfa uzokwambara ukudapfa ishusho ibyo bintu byose yakoze byerekana ibintu bigiye kuza ni nk'umubiri yaguhaye ngaha nyene nk'uyu mubiri yaguhaye ngo ubemwo werekana gusa yuko hariho uwundi uhambaye kandi utegerezwa kuza murabona namba twambaye cyangwa twarambaye ishusho y'uwo ku isi tuzokwambara ishusho y'uwo mu ijuru nawo udafise ikibi muri uwo ugiye kuza rero uwo ufise ikibi indwara urupfu mubabaro narerekanye ngaha ntagiye kinini yakihaciye nigisha kuri uguhindura kw'ijambo ry'Imana ukuntu yuko uyu mubiri ufise ibibi ikibi muri wo kandi iri terambere rigezweho tubamwo ni iry'umurwanizi ntitwemere ibyo Bibiliya ivuga yuko ari byo iyisi ubutegetsi bwose ntidushaka kuvyemera ariko Bibiliya irabyerekana neza yuko ubutegetsi bwose ubwami bwose bwo kwisi ni ubw'umurwanizi kandi butegekwa n'umurwanizi Yesu yarajanywe na Satani hejuru maze amwereka ubwami bwose bwo kwisi bwabayeho buzobaho n'ibindi byinshi kandi Satani yatangaje ko ubwo ari ubwiwe kandi Yesu ntiyigeze amuhaririza kuko ni Imana yiyisi murabona kandi yavuze ati nzobuguha ni wapfukamira amazi ukansenga murabona yari kwaragerageza kubumuhereza Yesu hatabonetse ikimazi murabona yari umwumvikano yari agiye kugirirania nawe ariko isi yari yacumuye rero igihano cy'icyaha cyari urupfu kandi yategerezwa gupfa iyo niyo mpamvu Imana yagaragaye mu mubiri kugira ngo ishobore gushira urupfu kuri we kugira ngo irihe ico gihano nta na kimwe kigaruka sibyo kugwatiriza neza na neza byararishwe kubuntu umwenda wose wararishwe ubu ni iyiwe kandi turabaserukizi bumwa bwami bwiwe dukoraniye hamwe ngaha hamwe muri iri joro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twicaye ahantu ho mwijuru rero muri iyi si tubayemo aya mashure ndashaka kukwemeza yuko amashure ubumenyi iterambere n'ibi bintu byose dusa naho tunezererwa uno munsi ari bya Satani kandi bizohona uvuga uti mwene data Branham iterambere ego mugenzi iri terambere riza rivuye kwa Satani itanguriro kane rirabigaragaza umuhungu wa Karini murabona yatanguye iri terambere yubaka ibisagara inanga n'ibindi kandi iterambere ryaje mu bumenyi nyine bwo umuntu nubwo umurwanizi yagurishije Eva mu itongo rya Edeni niryo ryatumye azibira arenga ku cagezwe cy'Imana rero hazoba hiterambere mwisi turiko turajamwo ariko ntirizoba ari ubwoko bw'iriterambere kuko muri iriterambere dufise indwara umubabaro ukwifuza urupfu n'ikintu cyari cyo cyose muri iriterambere ububeshi ariko muri ririya terambere nta kintu na kimwe muri ibi bintu ntituzokenera ubumenyi ubumenyi n'ukononekara kw'ikintu cy'inkomoko ibyo ari byo byose murabona utandukanye ibyo bita molecule utandukanye ibyo bita atome n'ibi nabiriya kugira ngo biguturitse ufatifu y'inkoho ukarasa kuri iki kugira ngo wice ikintu kinaka ufata imodoka hanyuma ugafata igitoro ugikuye mwisi ugafata ibintu bipfuye mwisi kugira ngo ucagagure ibyo bita molecule kugira ngo babi shobore guturika hanyuma ukaja mwibarabara ku muvutu ko birometero ijana na 45 ku isaha maze ukica umuntu murabona yo kugira uruhagarara rwinshi ugusunikana ukwihuta dutegerezwa gusunika ukuje imbere y'uwundi yo murabona byose n'ibyo umurwanizi ubwami bw'Imana ntibuzoba bufise imodoka indege cyangwa ikintu na kimwe cy'ubumenyi bwashyizweho oya ntihazogira amashuri habe na gatoyi azoba ari amashuri arengeye ibi ku buryo ibi bitazokwiyumvirwa murabona amashuri iterambere n'ibi byose bipfa kwa Satani rero uvuga uti mwene data Branham ni kuki usoma none murabona ni nkuku gusa kuki ndambari impuzu ubu mwiterambere rigiye kuza uko byari ubwa mbere ntibari bakeneye impuzu nimwe bari bitwikiriwe batwikiriwe nta mpamvu bari bafise yo kwambara impuzu kuko ntibari bazi yuko bari gusa rero ubu mubona yuko ubu rero yuko turi gusa icaha ikibangaha rero dutegerezwa kwambara impuzu ariko suko byari bimeze mu itanguriro nta caha cyari gihari murabona rero ikintu kimwe mu buryo bw'iterambere byose hamwe turasoma turandika dukora ibi ariko ntuzigere wirengagiza n'ibyo ntiwigere ubigira Imana yawe kuko iyo ni Imana y'igikomunista murabona si Yesu Kristo Yesu Kristo ni mukwizera atari icyo ushobora kugaragaza mu buryo bw'ubumenye ariko icyo wizeye sinshobora kubagaragariza mu buryo bw'ubumenye muri iri joro muri iyi nyubako yuko hariho Imana ariko yamara ndatsi yuko iri ngaha ariko kubwo kwizera kwanje kubyemeza Aburahamu ntiyashoboye mu buryo bw'ubumenye kubagaragariza yuko yaragiye kuronka umwana kuri urya umugore kandi we yari yegereje imyaka ijana ariko ukwizera kwiwe kwaravyemeje murabona ntiyari akeneye icemezo na kimwe cy'ubumenyi rero rero umuganga yoshoboye kuvuga ati wa mutama yasaze hanze hari yari kwaravuga ko agiye kuronka umwana kuri urya mugore we afise imyaka ijana kandi umugore afise imyaka 90 ariko murabona imana yavutse uko rero ibyo ntibisaba ubumenyi bisaba kwizera kwizera ijambo ry'Imana atari ubumenyi rero amashuri yacu nibindi byarononekaye nkuko Imana itigeze ivuga iki mubandanye no kuba kamashuri canke kandi gushinga amashuri ya Bibiliya ivyo murabitsi yavuze iti mwigisha ijambo ivyo n'ukuri neza na neza uko amashuri yacu atunganijwe byatuzanye kure y'Imana gusumba ikintu cyari cyo cyose nzi ivyo n'ukuri kure y'Imana so kuba kamashuri ibitaro nibindi ivyo byari mu ivyisi nibyo uriya murwi ariko nta kintu na kimwe mfise cyo kuyarwanya bakora ibyabo ariko mu bundi si ibyo turubaka ibitaro naho byoba byiza hanyuma tugakorerwa ubuvuzi kurushirije kuba bwiza abantu ibihumbi barabipfiramwo ku munsi ariko yo mana we mu bwami bw'Imana nta rupfu ruriyo nta mubabaro uriyo amina ntihakenewe ibintu nk'ibi byo mu isi ariko twararenganya ibi bintu tuja mu bintu by'ukuri by'Imana aho turwana canke tugerageza gutahura biciye mu bumenyi kandi uko turonka ubumenyi bwinshi niko twizanira urupfu twebwe nyene turwana intambara yamaze kuneshwa hariya kubw'ibyo mu byihoze kandi mu kwizera mu Tere Yesu Kristo umwana w'Imana muri iri joro kandi mu mwakire niwe nigiki ubumenyi buri ko buragutegurira urupfurundi ivyo n'ukuri ikigenda juru bita Spenix n'ikindi cyose bazanye nibi bintu byose bikwiragiza urupfu n'ikintu icari cyo cyose kwisi nturabe ibyo rengana ibyo urabe mwijuru rabaho Yesu yicaye mu kuboko kw'iburyo kw'Imana iri joro ya mahongo atuvugira kubwo kwatura kwacu kuvyo twizeye ijambo ryayo ko ari ukuri rero turabona ko muri ubu buzima hari ububi bw'ubwoko bwose rero kubw'ivyo mu buzima bugiye kuza ivyo ntibizobaho muri ubu buzima hari kwifuza n'indwara urupfu kubera yuko mbe nibiki iyo si yo nzu yagiye gutegura iyi ni nzu y'abarwaya karanda ni bande bazi carico inzu y'abarwaya karanda neza cyane koko iyo niyo mubayemwo inzu y'abarwaya karanda n'ahantu bashira abantu bose bafise indwara mu byukuri nibyo ibigicumuro cadukoreye cadushize mu nzu y'abarwaya karanda yo kwisi mwari ntibashobora kureka ngo uwariwe wese yinjire muri iyo nzu y'abarwaya karanda kuko haba hari migera y'ubwoko bwose igendi iragarukaho hantu kandi abantu bazokwandura iyo migera hanyuma barwara ubwabo rero igicumuro catuzanye mu nzu y'abarwaya karanda y'umucumurwanizi yo ari kwiyindi imwe yitwa imuhira kwa data ngiye kubategurira hanyu ndabakure muri iyi nzu y'abarwaya karanda maze ndabashira imuhira kwa data amina aho rero azobakura muri iyi nzu y'abarwaya karanda yo kwisi yagiye kudutegurira hacu ikibanza gitunganyaho atakibikibayo nta ndwari bayo nta busaza bubayo nta rupfuru bayo n'ahantu hatunganye haba hamagarira gutungana kandi mutegerezwa kuba mutunganye kugira ngo muhashike Bibiliya niko yavuze Yesu yavuze ati mwebwe nimubagahore nk'uko so wo mwijuru aragahore n'ubwami butunganye rero butegerezwa kuba mw'abantu bagahore kuko mutegerezwa kuba aho kandi mukaronka umugabo atunganye ariwe mwana w'Imana kandi mutegerezwa kuba umugeni atunganye mbega byoshoboka gute ko mubikora muciye mu kindi kintu kitari jambo ry'Imana ritunganye ari byo muamazi yitandukaniro yoza ibyaha byacu amina n'ibyukuri amaraso ya Yesu Kristo yiyumvire ko atemba ijambo risizwa amaraso amina amaraso ijambo ry'Imana rijojota amaraso ng'umugeni yogeretswemo amina ego mgenzi ahagaza tunganye inkumi atandujwe bwa mbere na mbere ntiyigeza kuri cha yatewe umuzwe umutego muri byo murabona aho niho muhira kwa data aho yagiye gutegura iyi yazanye guhuza ibitsina bivuye mu kugwa kandi tegerezwa kuzojana no kugwa naho wogerageza guhoma iki kintu gishaje gute izo guko biri kose karabaye kuko yavumwe kuko Imana ariko yavuze yarahetse Imana izo yirimbura yarabivuze hazobisubirwamo rya byose muravyemera mwitangurira igihisi yavukaho Imana yageze amazi nyuma y'isi ubwa mbere nkuko yabikoze kuvyerekeye amazi mu nda y'umubyeyi hari isi yavutse ego hanyuma abantu batangura kuyibamwo igihe yabishirako hanyuma rero batangura gucumura hanyuma irabatizwa mu mazi menshi mu gihe cya Nowa hanyuma yezeshwa amaraso y'umuremyi yayisesetseko kandi rero uko niko muza muciye mu gutsindanishirizwa kwizera Imana mwabatijwe mu kwihana canke kubwo guharigwa ibyaha byanyu mwaratuye ibyaha byanyu imbere y'Imana kandi yarabibahariye hanyuma murabatizwa kugira ngo mwerekane ko mwahariwe kwaturi imbere y'abantu no kwereka isi ko mwizera ko Yesu Kristo yabapfiriye kandi mu yagiye mu kibanza cyanyu none ubu muhagaze mu kibanza ciwe yahindutse mwebwe kugira ngo namwe mushobore guhinduka we hanyuma inkomezi z'Imana zo kwezwa zihanagura imico yose mu buzima bwanyu mwahora munywa itabi inzoga mukora ibintu bitabereye muvuga ibinyoma ibintu byose rero inkomezi zo kwezwa za maraso ya Yesu Kristo ziza mu buzima bwanyu zigatwara ibintu byose kure yanyu hamwe byoshika mukavuga ikintu cyari kitaricyo muca mwihutira kuvuga muti rindira gato mbabarira sinashatse kubivuga uko murabona umurwanizi yateze umutego hariya ariko mwakiriwe ubuntu bwo kugaruka sangwa muri abakristo bukuri mukavuga muti nagize nabi ego rero kubyivyo ubu ikintu gikurikira uronka cari umubatizo wa mpemu yera n'umuriro rero Imana igihe iyi nganje y'imyaka igihumbi izobiheze Imana izohise umubatizo w'umuriro bizotuma ikintu cyose giturika ijuru n'isi bizoba biriko birasha niko Petero yavuze kandi ico kintu kizoronka umubatizo w'umuriro ico kintu cyose kizoba gishasha hanyuma rero hazoba hamajuru mashasha n'isi nshasha ico nico gihe hazoba kugororoka aho niho turi twahindutse tuva mu bantu bapfa mu bantu b'igihe ducika abantu b'ibihe bidashira igihe ijambo ry'Imana ryamurikira ubugingo bwacu rero twacitse abahungu n'abakobwa b'Imana hamwe nibigize Imana karema ngingo k'Imana muri twebwe ko kuba abahungu n'abakobwa ba data ari mwijura semerera ati aba data mana yanje mu nzu ya data rero iyi si ya kera itegerezwa kugwa kuko yazananye mu gitsina kandi yazananye no kugarariza mu itanguriro kandi twavuye ngaha biciye mu gitsina biciye mu kugwa kandi itegerezwa gusubira nyene ahantu hamwe mu kugwa ariko aradutegurira ntishobora kugwa kuko ariko arayikora uko nagiye bega byogenda gute namba twotegerezwa kuguma muri uyu mubiri umeze gutya bega ntimunezerewe yuko hariho ikintu nk'urupfu bega ibyo ntibitangaje ariko ubu ndavuga nk'aka rero haraheze imyaka mikeye nari umwana mutoyi none ubu ndi umugabo akuze ndafise umugenzi yicaye neza hariya umushinga ntahe doce kandi yagize imyaka 95 haraheze iminsi mikeye mu murabubu mu myaka 40 canke 45 uwo yoba ari jewe rero mumushire ko iyindi myaka 40 mwoba muriko muraja hehe cyonyene ndanezerewe yuko hari ikintu kinaka cyo kudukura muri iyi nzu y'abarwaye akaranda hariho urugi rwuguruye kandi rwitwa urupfu Yesu ahagaze kuri urwo rugi amina azodondora kugira ngo njabukuruzi azondongora kugira ngo njabukuruzi azoncisha muri urwo rugi hariho urugi runini ya hariya rwitwa urupfu kandi umwanya wose umutima wawe utera uregera urupfu ko umutima uteye kandi umunsi umwe ntegerezwa kuza kuri urwo rugi utegerezwa kuza hariya ariko igihe nzoja hariya sinshaka kuba umuhemu sinshaka kuvuza induru hanyuma ngo nsubire inyuma ndashaka kuja kuri urwo rurya rugi nitwariye impuzu z'ukugororoka kwiwe atari ukwanje kwiwe ibi nibyo bituma menya yuko ndamuzi mu rushobozi bwo kuzuka kwiwe yuko igihe azohamagara nzova mu bapfuye kuba hamwe nawe mvuye muri iyi nzu y'abarwaye karanda ahariho hose uyu mubiri ushobora kugwa n'ahariho hose uzoshikira uko ariko kose biri nzosohokamwe umunsi umwe kuko yarabinsezeraniye kandi turabyize yego mugenzi ariko arategura uwundi adashobora kugwa murabe ukuntu umubyeyi arindiriye umwana ku isi uno munsi ukuntu umubiri w'uwo mubyeyi ukenera ibintu binaka ndiko ndabwira ndibaza kandi nditsigiye abo bose bakuze baja gutahura umubyeyi mu kubyara umwana namba hariho ikintu kibuze mu mubiri wiwe atangura kurondera ikintu kinaka raba ukuntu mu ndibuka twarerewe mu muryango kenye kandi twaronka icyo kurya bigoranye igihe twara abana benshi muri mwebwe mwarababajwe n'icyo kintu nyene rero ukuntu iyo imbere y'uko abana bavuka mawe yararondera ikintu kinaka hanyuma dawa akarondera ahantu hose kugira ngo akimuronkere murabona n'uwiwe umubiri wiwe kalisiyumu n'ibindi by'umubiri wiwe na vitamina keneye akana kariko karakura murabona kandi arondera ibintu ibyo kurya by'umwana giye kuza kandi ukuntu ababyeyi bagerageza kubironka ku buryo umwana azovuka neza kandi anetsere uko bishoboka murabona ukuntu ababyeyi banyu bazokora ibyo iyo hari ikintu gikenewe umuvyeyi arabishingira intahe murabona umubiri wiwe niko ukozwe murabitahura nuko iyo hariho igikenewe ngaha ku mwana giye kuza umuvyeyi atangura kurondera ibyo ubu muhanagarara umuntu umwe gusa ni kuki dufise imivyuro ni kuki dukoranira hamwe twebwe twese ni kuki nama ndiko ndakebura abantu ni kuki ndabahamagarira mwebwe bagore baba penekoti mureke kwisiga amarangi kwipodora no kumwa imishatsi yanyu n'umwanda nk'uwo ni kuki ndiko ndavuga ibyo kuko si gutyo abapenekoti ba kera bari bamenyereye gukora ibyo ukwigenza nyako kwa kera kwa bibiliya sugukora ibyo mwambara yo makabutura n'impuzu z'abagabo mbega murazi yuko bibiliya ivuga yuko ari gisesema ku mana ariko turavyemera ni kuki mpemu yera guma asemerera arazi yuko hariho ikintu kibuze hariya dutegerezwa kuba mu gihagararo gishitse cya Yesu Kristo dutegerezwa kuba abahungu n'abakobwa b'Imana dutegerezwa kwigenza nk'abana b'Imana kera hariho inkuru ntoye bavuga nabonye ko hariho mwene data w'umwira bure yicaye inyuma mu bumanuko barakunda kugurisha abaja kandi bi iyo baba bafise abaja hariya igihe baba cabaje imbere yuko haba ugutangaza kumwidegembyo kandi baragenda hariya maze bakabagura abo bantu nyene nkuko umudandaza wa imodokari zishazeje yogira kandi bari bafise icemezo c'ubuguzi maze bakagurisha abantu nyene nkuko bagurisha imodoka zishaje waronka icemezo cy'uko wababa wabaguze umunsi umwe umuguzi yaraje umudandaza kandi yaragiye ku yarazungurutse imirima yiwe minini ya kandi akagura abaja hanyuma araza mu mirima mu murima umwe munini yaho bari bafise abaja benshi maze ashaka kumenya abo bari bafise uko bangana kandi bari hanze hariya bariko barakora rero bari bababaye bari kure yo muhiri wabo bava muri Afrika bari barabazanye hariya abantu bo mu bwoko bw'ababoreze bari barabazanye maze barabagurisha nkabaja kandi rero bari bababaye bari batsi yuko batazosubira nari mwe muhira ubugira kandi bari bagiye kuba no gupfira muri ico gihugu kandi bari bafise kenshi barazana inkoni maze bakabakubita bari itunga rya nyene bo kandi yabakoresha icyo yashaka rero bari nyene nama naramwica kandi namba icari cyo cyose cyariho yaragikora ubwo bwari ubuja nkuko Isirayeli yari imeze kandi byinshi mu bihugu byari injijwe mu buja kandi abo baca bari bagowe barakora gusa bararira murazi gihe cyose kandi bababaye ariko babonye umwe muri abo baca umusore yafoye igikiriza yadugije umutwe nkuko nta narimwe bategerezwa kumukubita nta narimwe bategerezwa kumubwira ibyo akora nuko uwo mudandaza avuga ati nshaka kugira uriya kugururiya muja yavuze ati ntagurishwa yavuze ati nari nifuje kumugura yavuze ati oya ntagurishwa ati niwe akoresha abandi atoya ati siwe abakoresha numuja yavuze ati emwe nkumbure umugaburira ibitandukanye n'ibyo agaburira abandi ati oya bose barira hariya mu buriro bose hamwe yavuze ati niki gituma urya muhunga atandukanye rwose nabandi yavuze ati hariho ikintu kimwe naribajije kibazo igihe gito nanje ari kurya muhungu umunyamahanga turuka muri Afrika ariko muri Afrika se wiwe n'umwami w'ubwoko bwabo kandi naho biruko n'umunyamahanga ari kure yiwabo yitwara nk'umwana w'umwami arabizi we nta mu ntara yose yuko se wiwe ari umwami w'ubwoko bwabo rero ubu yitwara uko kuko azi yuko ari umwana w'umwami yo mwene data mushikanje wewe nanje muri iyi tubayemwo reka twitware nk'abahungu n'abakobwa b'Imana turi abanyamahanga ngaha ariko inyifato yacu yategerezwa kuba ijyanye n'amabwirizwa y'Imana yuko turi abahungu n'abakobwa b'Imana inyifato yacu yotegerejwe kwigenza no gukora n'ibintu byose bijyanye n'ibyo byagezwe Imana yashyizeho kandi ni kizira ku mugore kwambara impuzu y'umugabo n'ibibi kandi ni icaha kuri we kumwe mishatsi yiwe niko bibiri yivuga ntibinamukwiriye ko asenga muvuga muti nibite kuri ibi umuntu umwe yarankurikiranye umukozi w'Imana ahambaye azwi cyane nta gihe kirekire giheze yavuze ati mwene data Branham ingo ndashaka kugukurambika ku ikiganza ati ugiye gusambura igikorwa cy'Imana wahawe navuze ntiki ati guhambarira abantu nka kuriya navuze nti mvuga nti ndabyizera nti nanje ndi umupentekoti nizera ko abagore batari bakwiriye kwimosha batari bakwiriye kwisiga amarangi n'ibi bintu nk'ibyo uko babigenza gusiga amarangi mu maso niyavuze ati ntibari bakwiriye kubikora ariko ati Imana yaguhamagariye gusengera abarwaye navuze nti yampamagariye kuvuga ubutumwa bwiza ego nuko avuga ati ibyo ndavyize ariko ati uriyumvira ibyo navuze nti ego raba ibyo mufise izo nteguro zose zikomeye amateleviziyo n'ibindi bintu byose nta muntu mfise ibyo nishura atari Imana ibyo nibyo navuze nti nta kindi kintu mfise atari kwishura ku Mana yavuze ati nda ugiye gusambura igikorwa cy'Imana wahawe navuze nti igikorwa cyose ijambo ry'Imana rizosambura cyotegerejwe gusambuka ibyo nibyo atankeka neza na neza yavuze ati ugiye kugisambura navuze nti ninde azobi vuga none umuntu umwe ategerezwa kubivuga umuntu umwe ategerezwa guhagararira ikintu cy'ukuri naho koba gutsitaza cyose kandi bagenzi nk'umukristo nk'abantu bizera ko turiko tuja mu ijuru mwe mugera bwiwe azoduha kuba ku ijambo ry'Imana yavuze ati urazi ibyo wari ukwiriye gukora ati abantu bizera ko wewe uri umuvugishwa n'Imana ati wotegerejwe kuba wigisha aba bakora ingene boronka ingabire zo kuvugishwa n'ibintu ibyo kandi bihambaye ibintu byo hejuru kuruja uretse ikintu gitoya navuze nti ni gute njya kubigisha ibiharuro bihanitse mu gihe bataniga abecezabo mu gihe badashobora gukora ikintu gisanzwe. Urabona ikintu gisanzwe ni gute uja kubabwira ibintu byo hejuru mu gihe utaja no gutangurira ku ushaka gushika ku ntambuko ya nyuma y'ingati mbere yuko utangurira ya mbere, nico gituma ukoroka. Murabona tangurira hasi maze utugeneze ku Imana kurongora. Murabona tunganya ubuzima bwawe kandi wamukurikiza agace kose kijambo y'Imana yagutoranirije gukora. Ubu nimwiyumvira ingene iyo mana twotegerejwe kwigenza no gukora nk'abakristo. Inyifato yacu yotegerejwe kuba nk'iy'abakristo kuko turi bakavantara ngaha ahasi wacu. Oya, twashizwe ngaha gusa nk'akanya gato, dutegerezwa kugenda twese irijo. Rero nkiyumvire namba Imana mu mbabazi zayituma umubyeyi imbere yuko uruyoya ruto ruvuka yifuza cyane ama vitamine kanaka n'amajambo. Nyina avuga akaba data ndanda ndashaka icyamwa cyitwa kantalu change pastek, ndashaka ikintu kinaka ikindi biri ukure ya. Rero azokora ibyo ashoboye byose kugira ngo kironke kuko azi yuko ashaka ku mwana wiwavuka atunganye uko bishoboka. Murabona kandi azokora ibyo ashoboye byose kugira ngo akironke ingene irushirijeho kubishobora kugira ngo ikironke. Yo ni umuremyi. Ubu nimwiyumvira ingene ashoboye kudutegurira umubiri kugira ngo tubeho nk'umubiri wiwe bwite w'ubwiza. Namba dushaka kubaho hariyo ikintu muri twebwe gihamagara ngo tubeho, kandi hariyo ikintu muri twebwe gihamagarira gukora ibyiza. Aho rero Imana izohamagara umuntu umwe imbere cyangwa havugirwa ubutumwa azokwigisha kuri kutagabanije kuki. Murabona birabereka. Hanyuma nambura umwana w'Imana w'ukuri utangurira gusemerera uti Imana kishire kure nkeba nkeba ngo kubyiki shiri ibi bintu kure kuki. Birakenewe kubw'inzu yawe yo mwijuru uri kujamwaho yagiye gutegura utegerezwa kuba umugeni ijambo wa Kristo w'ukuri. Nariko ndigisha kubijanye n'ikimazi haraciye amajoro makeye mu gihe cy'impongano. Nariko ndigisha kubijanye n'ahantu honye n'Imana, ishengero ryonye n'Imana izohuriramo n'umuntu. Kandi naho niko yavuze ahantu yashitse izina ryayo yavuze iti nta handi hantu na hamwe nzohurira nabo kiretse ahantu irembo nashitse mu izina ryanje. Rero ndi hurira nawe mu irembo rya Methodist, irembo rya Baptiste, cyangwa irembo rya Pentecoste, cyangwa irindi narimwe murayo. Ariko yashize izina ryayo mu mwana wayo yavuze ati naje mu izina rya Data. Umuntu wese w'umwana wese aza mu izina rya Se we naje mu izina rya Branham kuko Data yari Branham, kandi waje mu izina ryawe kuko iryo ryari izina rya So. Na Yesu umwana yaje mu izina rya Se kandi yavuze ko yashize izina ryayo muri iri rembo bori yashitse mu izina ryanje. Nico cyari kimazi, kandi muri Yesu Kristo niho hantu honyene uzo kwigera ubona ugufatanya n'Imana no kuyisenga. Uvuga uti rero ndi umunywanyi w'ishengero, ibyo nta na kimwe bihindura utegerezwa kuba muri Kristo umukozi w'Imana. Uwo mu idini rya jororindi yarambariye yavuze ati mushinga nta Hebranamera abangaha. Yesu yavuze ati uwizera wese, Bibiliya yavuze ati uwizera wese ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana yabyawe na mwemu w'Imana. Navuze nti mbega Bibiliya iyo ntivuga kandi yuko nta muntu ashobora kwita Yesu Kristo kiretse ari kubwa mwemu yera. Murabona ntushobora gutuma Bibiliya ibesha, itegerezwa gufatana hose. Rero utegerezwa guhindura uwavutse ubwa kabiri neza na neza wabyawe na mwemu yera muri wewe ugushingira intahe wewe ubwawe ukamenya ko ari umwana w'Imana. Hanyuma rero namba uri kandi uri gice namba uri umwana w'Imana mu ijambo ry'Imana. Ni gute ushobora guhakana ijambo? Ni gute mpemu yera ashobora gutuma wizera nemera yuko utegerezwa gukora ikintu nk'iki mu gihe Bibiliya yavuze ikindi kintu? Dutegerezwa kuba abanywanyi bishengero no gukora iki canke gukora kirya mu gihe Bibiliya ikubwira neza na neza uyi ukwiye gukora. Murabona kandi rero yubonye ivyo maze ukagisimbiramwo ubwo nyene. Aho rero ubufatanye na ko cho neza bandanya gusuca imbere maze ukure gukure gusa ni nkaka aka akarema ngingo kinjira mu nda y'umugore hamwe n'irigi. Hanyuma rero iyo iryo rigi ritoyi ritanguye gukura kandi ritangura kuzana uturema ngingo ntirizana akarema ngingo kamwe ku muntu n'akaremangingo kimbwa n'akaremangingo kinka rishiramwo uturemangingo tw'umuntu twose kandi y'umwana w'Imana iyurya yatoranijwe iryo nibyo jambo ribi ryo gukoresha ariko ni Imana ngiye bibiliya y'Imana kumenya mbere na mbere kw'Imana gushobora gutoranya gutuma ibintu byose bikora ku bwicubahiro cyayo igihurwo rubuto rwatoranijwe urwo rwari rukwiye kuba nuko Imana iraguhamagara maze irya nkukuma ntoya y'urubuto hariya yumva ijambo ry'Imana izokubaka icuru hejuru ijambo rimwe hejuru yirindi hejuru yirindi ntirizokwivanga n'umugenzo n'umwe mwitegereze muri ayo marembo iminsi yose bazorira imfungurwa bitakosha nshasha kandi nta mwambiro uzosangwa muri bo muri iyo minsi ndwi nibyo ibihendwe by'ishengero rero nta mwambiro nta nemera nta kintu cyongeweko utegerezwa kuba umukate utambiye na gato nta mwambiro uzosangwa muri mwebwe nta na gato umwambiro gusa ijambo ubwaryo nibyo ryonyene kandi ryo jambo ni Imana kandi jambo yambaye umubiri mu muntu wa Yesu Kristo ibyo nibyo rembo ngiri rembo nkuriramwo nawe kubwo gusenga igihe mukurikije ibyagezwe by'Imana kubw'ibyo namba waje gusa iri cyo rupfu guti ndashikaniye Yesu Kristo ubugingo bwanje ukabutari bwigere uronka mpemu yera nutse muri we utegerezwa kubikora utegerezwa gukurikira muri we saba Imana ngo ibe igere kijambo kurindi nkuko gushikaho iuhinduka igihagararo gikwiriye cyo muhungu w'Imana cyangwa umukobwa w'Imana gufata ibintu byisi ubwa mbere Yohana yavuze ati namba gukunda isi cyangwa ibyisi nuko urukundo rw'Imana rutari no muri wewe warahenzwe ufise urukundo rw'isi hariya kandi rwaraguhenze umurwanizi yaraguhenze mukurundanya ibintu hariya no mukubikwereka murabona ntushobora rero hanyuma ntushobora gukura ijambo rimwe ry'Imana muri Bibiliya niki cyazanye icaha cya mbere si kubye ikinyoma Kayini kinini cibonekeza ariko nuko Eva yatahuye nabi umurwanizi yarabimukoreye ijambo rimwe ryasambuye umunyororo kandi aca yanka gufata ijambo irya riryo itanguriro rya Bibiliya Yesu yaraje hagati muri Bibiliya yavuze ati umuntu ntatungwa n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana iryo ni ijambo ryose ry'Imana muri itsera yuko uwo ari guhishurirwa kwiwe ijambo ryose ry'Imana rero mu byahishuriwe Yohana 2:2 Yesu yaje kuri Yohana mu kizinga Patimosi kandi Yesu jewe Yesu narungitse umumarayika wanje ngo ashingire intahe ibi bintu murabona ubuzokura ku ijambo rimwe wese cyane akongera ku ijambo rimwe nzokura umugabane wiwe mu gitabo cy'ubugingo ese kuvuga gusa ngo emwe ndizera Yesu Kristo umwana w'Imana ibyo ni byiza rero ongera ko ibisigaye uvuga uti naratsindanishirijwe naramukije umukozi w'Imana nizera Yesu Kristo rero utegerezwa kuvuka ubwa kabiri utegerezwa kuzuzwa mpemu yera murabona bandanya gusa wongera ko ukubandanya ariko uri kurakura ngo ushike kugihagararo cy'umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana mana we Imana ishoboye kudutegurira no kuduha ivyo tunyotewe rwose mu buzima ico kintu dushaka tubona ni bangahe ngaha bashaka Imana kurushiriza rero ibyo bijya kwerekana yuko hariho ibirushirije ku bwanyu murabona murabinyotewe rwose imibabaro mikeyi yanyu yo kuramukwa iriko iraza murabona mukeneye byinshi kurushiriza kugira ngo dushobore kunezerwa no kuba abidegembya no kuba abatunganye dutegerezwa n'inka nk'akarema ngingo k'ubuzima gatoyi kaba mu gikiriza cy'Imana nk'uko gusa kandi akarema ngingo k'ubuzima kare mu gikiriza cy'umubyeyi Imana iri kwirakura kandi iri kwija yagiye kudutegurira ikibanza gihoraho hamwe nayo si ikibanza kirimo inzu y'abarwaya karanda hari urupfu icaho ubusambanyi n'umwanda w'insusi uri ngaha ibyiyumviro byawe namba 2 kuri ibyo byerekana ko bitigeze bihura n'Imana murabona wararushe ufise ibyiyumviro by'uruhendo uba gusa umunywanyi w'ishengero maze ukavuga uti emwe nduwikimawe yari umunywanyi wa kirya bisho kuyobora kuba byari byiza mu gihe cyanyoko ariko tubayeho mu kindi gihe ubutumwa bwa Wesley nibwo shoboye we ntiyoshoboye gufata riteri yizera ugutsindanishirizwa ariko Wesley yarafise ukwezwa abapentekoti baraje ntibashobora gufata ugutsindanishirizwa gusa ukwezwa boba cyari gihe cyo kugarukanwa kwingabire ubu tugiye kuva muri ibyo murabona zirya ntambuko zitatu z'umuzabibu kura iya mbere kara kababi gatoye riteri yaraje avuye mu hinduka ry'ibintu ni byiza ivyo byari umutumba itegereze ibidukikije imana n'ibidukikije babi bakorera hamwe kuko imana iri mu bidukikije murabona hakurikiye umwangange murayi igihe cy'abamethodiste hanyuma haza abapentekoti yo manawe bitunganye neza rwose murabona gusa nka kurya urutete rw'ingano rusa neza nk'urugano urutete rw'ingano rwugurure rwugurure nta rugano ruri hariya namba na gatoya n'igishishwa umwikorezi warwo ariko ubwo bugingo buriko burabandanya gukura murabona ariko hariya mu gihe cya riteri bemeye bite ubwo bugingo bwaragiye ariko bwahindutse idini ikintu cya mbere muzi bwahindutse gusa idini amaherezo rizoturirwa murabona umutumburuma ni gusa umwikorezi bamwe muri bo kandi bagerageza kuguma kuri uwo mutumba w'umwikorezi ushaje batazi na kimwe ku byerekeye imana barapfuye bavuga bati rero itegereze turi babi twari bitere ivyo ni vyiza ariko rabaho bigeze ubu murabona twari abamethodiste kandi ngo twari abapentekoti ariko itegereze abapentekoti ingene bakanye n'ukuntu bacika ibisanzwe ingene umuntu wese agenda murabona mbega nibiki cyari umwikorezi w'urubuto rw'inkomoko murabona n'ibintu byose bindi byari umwikorezi ariko byarahindutse idini iyo uvuze uti ndi umupentekoti ivyo nta kintu bivuze ku mana cyo kimwe niyo wovuga ko uri umukatolika w'umuroma canke umuyuda canke icyo aricyo cyose woburi utegerezwa kuvuka muri burya bugingo buzanana muri urya mwikorezi ntugume mu mutumba ntugume mu rubuto bandanya gushikushitse ku gice gitunganye rero ibuke kandi hinduka ry'ibintu rwose turonka kuri abo bose baruteriano n'abandi bose mu myaka itatu hinduka idini ivyo nukuri umuvyuro wose wabaye idini mu myaka itatu iyumvira ingene uyu wafashe umwanya muremure imyaka 20 irenga kandi atadini kuki nurubuto ruje rwerera munsi y'igishishwa nkuko ruruhutse ubu rutegerezwa kuruhukira mu nyonga z'umwana rwerera ubu rubuto rwiza gusa n'urwariho ubwa mbere ishengero ry'inkomoko ryaguye mu ivu ubwa mbere ririko riragaruka rica mu ntambo kirinda ishengero mu gihe umwimbuzi azoza kuritwara ubugingo bwashizwe muri rite ubugingo bwashizwe mu Methodist ubugingo bwashizwe mu Pentecosti buzo kwinjira mu rubuto bwose buzo kwinjira neza mu rubuto busohoke bugire umubiri utunganye wa Yesu Kristo ni nku kwizuba riseruka mu gitondo ntushobora kuraba ikintu mu bidukikije ngo kireke gushingira intahe imana ntukeneye na bibiliya ngo umenye ko hari imana izuba ritoyi iravuka agahinja gato kagoyigoyi nk'isaha imwe aragenda aratangura kuja ku ishuri isaha zine canke zitanu araja hanze isaha zitandatu afise inkomezi zose saa cyenda inyuma y'umuhingamo atanguye gusaza isaha indwi canke umunani zitandatu isaha cumi n'imwe canke isaha cumi na zibiri inyuma y'umuhingamo ibitugu vyiwe bitangura kugwa arapfa mbega ivyo ni iherezo ryaryo oya rirazuka ubugira kandi mu gitondo gikuri ubuzima urupfu uguhambwa izuka raba amababi amera ku giti hamera ibabi ryiza risharije ritagira igitutu ryama ivyamwa hanyuma uzima inkuru ikiriraje rirarishikiriye ni urupfu bwiruka munsi mu mizi mwivu bugira kandi mbega ni iherezo ryaryo impeshi ikurikira agaruka agushinga intahe yo ubwo n'ubuzima budahera ariko mwene data mushikanje dufise ubugingo budashira, dufise ubugingo budashira kubw'uyu ahambaye yajagiye ashobora kudutegurira umubiri, kandi ubugingo bubabare bwo gukura twumva nkamwebwe bagore mwumva muciriwe ko iteka kubera ivyo mukora mwebwe bagabo mwumira kunyigisho zo mu seminare n'ibindi bintu mushaka mwese kuvuga muti na navutse iyi nemera nakoze ibi, ariko hariho ikintu kinaka ibyina muri mwebwe igihe mubona maso y'impumyi yugurutse ibipfama twibitahu impumyi ibi bintu byose byasezeranywe murabona ijambo rya ryigishijwe mu bushobozi bwaryo raba maraya ava mu ibarabara ahinduka umupfasoni murabona imbore gwiva hariya hanyuma ikaba uwera w'inkomoko w'Imana mana we murabona hari kintu kinaka ubugingo ngaho kandi utangura kumva uti yemwe nkumbure sinategerezwa gukora ivyo ariko murabona mbega niki ni kintu kinaka umubiri wawe hari ukeneye ingo ariko Imana ifise ama vitamine hano kubyigihe cyose cyuwo mubiri Yesu yagiye kudutegurira ikibanza mu gikiriza cy'Imana yego mushinga ntaye akarema ngingo gatoyi umwana w'Imana umwana mutoyi canke umukobwa w'Imana Yesu yasabye ikintu kimwe gusa mu ishengero ryiwe kuri data murazi ibyo ari byo ikintu kimwe nyuma y'ukwitanga kose kwiwe yagize hano ku isi ubutima yabayemwo inzira yaciyemo yasabye ikintu kimwe ngo aho nzoba ndi abari ho bazobana nanje yasabiye ugufatanya kwacu ico nico kintu gusa yasabye data mu isengesho kubana nawe ibihe bidashira namba ushaka gusoma ibi ni mu uwera Yohana 17:24 rero kangahe twoshobora kumwifuza namba yipfuza ubumvirize namba byukuri waravyawe na mwe mugera ivyo biraguhagije murabona si gitabo cy'amategeko ntimubeshwaho n'amategeko ko nibindi bintu mubaho kubwo ubuntu bw'Imana mwe mu w'Imana navuze kenshi ibi nk'umu missionari no shoboye kuja hanze mu bindi bihugu mbega byogenze gute iyo no fashe umupfasoni wanje abana banje nkavuga nti rero raba hano bane umviriza mukabranam ndi umugabo wawe ntuzogira abandi bagabo igihe nzoba nagiye ubikoze nzogukuraho ukuboko nzogukuraho urukoba igihe nzogaruka imuhira huwa murabona nkubika ikirenge hasi bane mwumvise ibyo navuze ego data sinze numve ko mwabirenze ko narimwe murabona rero byoshoboka guteko uwo woba ari umuryango rero mbega iyo yovuga ati rero wahejeje ga mushinga ntahe nanje nshaka kukubwira ikintu mushinga ntahe Branham ndumugore yemewe n'amategeko nawe ntuzuronke abandi bagore mukundana igihe uzoba wagiye canke rero uwo woshobora kuba ari umuryambe uwo woshobora kuba ari umuryango rero ibyo byoshobora kuba ikintu kinaka ntidushobora gukora ibyo ndamukunda kandi nawe arankunda igihe amenye ko ngenda arazi ko ntashobora kugenda shiti umwama mpamagaye ngo ngende turapfukama no kwegeranya abana turasenga ndavuga nti mana mukunzi unzigamire umupfasoni wanje n'abana bavuga bati mana witwararike data igihe tuzogenda igihe azogenda kandi rero igihe tugiye rero mbega gute nimba nakoze ikintu kitari cyiza hariya mbega gute nimba nakosheje nakoze ikintu kibi kandi no hindukira nkaja kuri uwo mugore wanje nkahambgarara harya kandi ndaba mu maso hiwe hari iminkanyari n'imishatsi yiwe yameze imvi no mwegera kandi nkamubwira nti mukunzi nshaka kukubwira iki urazi ko ndagukunda rwose bili ndazi kunkunda ndakubwira ibyo nakoze natahanye umukobwa mvuze nti womparira kubivyo nditeye ko yomparira ndavyizeye byukuri ariko ndoshobora gukora ibyo iyo ndamurabye mpagaze hariya mbona imishatsi yiwe yabayimvi kandi nziko yahagaze hagati yanje n'abantu bose kandi ndazi ingene yambereye umupfasoni w'inkomoko nosho shobora gute gukora ivyo no pfumampa hako no mubabaza no pfumampa kandi nimbivyo kubw'urukundo fileo nkunda umugore wanje mbega bicuriki urukundo agapao nkunda imana yo sino shobora gukora ikintu na kimwe kiyibabaza oya byukuri ndayikunda Nshaka gukora ibintu cyose ashaka kongora nshaka nje ku rutonde rw'ijambo ryose yavuze ntibiraba ibyo isi ivuga bo ntibazoryizera uko biri kose nshaka kumenya icyo we yavuze ngo nkore kandi namba mbuze ikintu nshaka kimpe kandi mbeho kubyiwe twitandukanya n'isi uyu mubiri ushaje w'isi hano utegerezwa ku reka ndababwire uyu mubiri w'isi mwibaza ku byinshi uwo mufata tira itegererezo I Hollywood muri hafi cyane yawe ntituzoba ngaha igihe kinini mwebwe mwibuke mwarumvise ubuvugishwa murabona ubwo mwa umwami yampaye ko hazodwibira ego mushinga ntahe mumenye bizoba murabe gusa rero ntiyigeza mbwira ikintu gitaricyo nzotwara ibyo ku muntu uwo ari we wese ashaka kuvuga sinzi hehe canke ryari ariko byarangiye urubanza ruri hejuru yiwe nta gucungurwa kuri we byarangiye murabona rero raba ibi kubaho kubi kubyiwe kwitandukanya ubwacu n'isi rero raba murabona televiziyo bamwe muri mwebwe bashikanje hanyuma muja hano kandi mushaka mwebwe abagore bakiri batoyi muri batoye ndabizi ariko muraba Kristo murabona muratandukanye nimushaka kumera nk'isi mukundisi si mwebwe mwenye n'abakiri bato n'abamwe mubatama kazi murabona yemwe n'igiki gikora ibyo murabona televiziyo mukaja mu mangazini mukabona izo mpuzu ngufi abo bagore bambara ziteye isoni mbega murazi ikizoshika mu minsi ku munsi w'imanza uzoshobora kuba wari umwizigirwa ku mugabo wawe uko ushobora kumuba ariko ku munsi w'imanza uzo tegerezwa kwishura kubw'ubusambanyi Yesu yavuze ati umuntu wese araba umugore w'uwundi akamwifuza mu mutima wiwe yamaze gusambana nawe ninde yo yakosheje wewe murabona mwiyerekanye ubwanyu mu makabutura no mu mapataro umugore umwe yambwiye ntihaciye igihe kinini yavuze ati sinambara mabutura mwene data Branham ndashimira umwami kubw'ibyo nambara mapataro Navuze nti izo nimbikurusha yuko nukuri ntuzokwigera ushobora kugura ikanzu bigoranye y'umugore yavuze ati umugore umwe yavuze ati yemwe uvuze ukuri ntushobora kuyigura ariko baracabandanya amatisi n'imashini zishona murabona kubyivyo ntakire guzo namba murabona byerekana mushikanje ndi musaza wanyu kandi ndi umukozi wa Kristo nzotegerezwa kwishura imbere y'intebe y'Imana kubyo navuze hanira ijoro murabona uzohagarara wagira icyaha cy'ubusambanyi kuko urwo rukundo rw'Imana rwavuye mu mutima wawe uragenda kandi ku rusengero ushobora kandi gutamba muri mpemu ushobora kandi kuvuga mu ndimi kandi ibyo bintu ni byiza ariko ibyo si we oya mushinga ntahe mwibuke bibiliya ivuga iti mu minsi ya nyuma hazoza ba Kristo b'ibinyoma si ba Yesu b'ibinyoma ntibo byihanganira ibyo ariko ba Kristo b'ibinyoma abasizwe b'ibinyoma barasizwe by'ukuri na mpemu yera kandi bagumari ab'ibinyoma murabona hari babiri hariho abantu batatu bakugize uwo hanze n'umubiri ufise ingingo zitanu zituma ukorana n'umubiri wawe wo kwisi w'imbere ni mpemu hariho ingingo zitanu hariya urukundo n'agatima nama n'ibindi mukorana ariko uw'imbere y'uwo n'ubugingo nimwibuke imvura igwa kubeza n'ababi yamvuranye nituma urubuto rw'ingano rukura niyo ituma icyatsi kibi nacyo gikura murabona niki imbere muri urwo rubuto hariyo akareme akameremere kandi ako kameremere karagaragara karigaragaza karashobora guhagarara mu murima umwe hariya hamwe n'urwamfu urwamfu n'ingano birabana binezerewe byose kumwe umutwe warwo uri hasi ruci ruricwa n'izuba igihe imvura iguye icyatsi kibi gishobora gusemera yacyo kimwe n'uko ingano ishobora gusemerera ariko muzobamenyera ku byo amwa byabo murabona ba Kristo ndashobora kutazosubira kubabona murabona harac naraciye imyaka myinshi ntaje ngaha ndashobora kutazosubira kubabona nimugume mu murongo w'ijambo ry'Imana murabe mu kirore nka wa muhungu mutoye igihe kimwe yari ruguru ntiyari bwigera abona ikirore yaje kwa munzu na nasenge yanasenge yatanguye kuduga ingazi yabonye ikirore hanyuma abona umuhungu mutoye mu kirore yabandanije aduga yongera yitegereza kandi azungagije ikiganza n'uwo muhungu mutoye yaca azungagize ikiganza kandi yabandanije yitegereza ntiyari bwigere yibona mu kirore rero igihe yacegera bikwiye yarahindukiye aravuga ati hewe mawe uriya ni jewe mbegusa gute mu kirore cy'Imana byoba bigaragaza umukobwa n'umuhungu w'Imana hoba hari ikintu cyo gutuma wumvise ibyo cyo gutuma wanka umuntu ariko arabivuga cyane hoba hari ikintu gikwega kivuga kiti ndazi yuko urya muntu ari mukuri kuko bari mu byanditswe rero izo ni vitamine nkenerwa z'uyu mubiri watoranijwe kuzoba hariya inzu rya wundi ugiye kuzokenera niwashika hariya murabona iyi nzu namba twayikuye mwisi nimwibuke ubu turiyumvira cyane ku bijanye n'uyu mubiri turawambika impuzu nyinshi dukora ibintu byinshi rwose bidakenewe guhindura dusubira duhindura n'ibyo bintu byose kandi yo n'abantu bose gusa reka umuntu atangura ikintu kinaka musiga ingazi zanyu ibara ritukura mugaca mubona abo kwa John Sabasi zizabo iritukura muhindura muva ku modoka yitwa Chevrolet mugura yitwa Ford maze ntibashobore nyene kuvyihanganira n'igihe cyo kwigana nimureke umugore aze kwishengero yambaye nk'inkofero ubwoko bunaka murabuko abagore bose bayirondera cyane umugore w'umwungere murabona nimwitegereze gusa ibishika rero uko nukuri kuzima n'igihe cyo kwigana mwene data gitegerezwa kuba igihe cyo kwigana kandi ivyo bintu vyose biriho kubw'impamvu kanaka ntacho bimbariye nambi koti ryanje rijanye n'ipataro ryanje kandi birangora umugore wanje canke umukazana wanje umuntu kanaka tegerezwa kumbwira ubwoko bw'ikaruvati na byambarana ntacho bimbwiye namba bijanye naho biruko nshaka ko ubuzima bwanje bujana n'ijambo ry'Imana ico nico gikwiriye kuko aho niho nipfuza kuba atari hariya hepfo mwikona hamwe nabo kwa Jones ariko hariya mu bwiza ho Yesu ari yagiye kudutegurira ikibanza ego turakeneye ivyo ego mugenzi nimuvavanure n'ibi byose iyi nyubako ishaje yiyisingaha urazi icarico uyu mubiri umeze nk'ikoti rya kera mwambara ikoti wigeze kwambara ariko ubu ufise rimwe rishurije rwose kuba ryiza nturikoresha ukora iki urimanika mu kabati k'impuzu kuko ufise rimwe rirushirije kuba ryiza ufise ikoti ryiza kurushiriza rigezweho gusumbi iryo wahora wambara iryo rirashaje niki niyo mpuzu uri imbere muri iryo hariya iyo mpuzu ikintu cyonyene yakoze ni giki ryatwaye ishusho yawe murabona ariko ntukirikeneye ubu wararimanitse hejuru n'impuzu ishaje kandi uko niko uyu mubiri wa kera umeze wewe watwaye ishusho y'uwo mwijuru yamara si wewe uri imbere muri uwo mubiri wewe mpemu w'Imana ari imbere muri uwo mubiri ico nico gituma uwo hanze uganzwa kuko uwo imbere uriko urawukwega murabona iwuzana ngo iwunywa nishe n'ijambo ry'Imana imbere hawe wewe ubwawe ukuri uwo mubiri ni koti rya kera gusa kandi umunsi umwe uzokora iki hamwe nawo kuki wari mu mpuzu akanya gato igusa uwo ni nk'impuzu y'isi uwo umubiri wawe ukuri wewe n'ukuri uri imbere y'iyi koti rya kera wita William Branham cyangwa Suzy Jones cyangwa uwari we wese murabona umunsi muna kuzomanikwa ku ruhome rw'isi rw'icibutso cyawe uzobushira hariya hanze mwumva kandi umuntu munaka azoshiraho ibuye ryo kumva ati aha haryamye Revera kanaka cyangwa John kanaka cyangwa kanaka rizorambikwa hariya nk'icibutso cyawe abantu bakubonye muri iki kandi cyo bari wewe ukuri wari imbere yawo ari ku ikoti rya kera ubwaryo ryatwaye ishusho y'uwo mwijuru gusa yo yewe bantu yemwe bantu mwarafatishije ahantu ho guhindura amakoti mwoba mwarafatishije ikibanza mwijuru nimwibuke mutegerezwa gufatisha ikibanza nimushobora kwinjira mutabifatishije ndiko ndavugana namwe bo mu rurimi rugezweho urwo muzi mugiye mu ihoteli mvuge muti rero nari mfise mwoba mwarafatishije ibibanza rero murantunga ibintu byose biruzuye muri hanze hakanye kuko mwarananiwe no gufatisha ibibanza kandi niwashika ku iherezo ry'urugendo rwawe rw'ubuzima hatabayeho ugufatisha ikibanza ntihazoboneka n'umwe hariya wo kugusanganira uzoterezwa uzotegerezwa kwinjira mu bihe by'umwiza bidashira hazoba hari ukuboroga n'ukurira n'ugukoma induru n'ukuryana isi yazamenyo utegerezwa ntushobora kwinjira muri ca gisagara wewe kuko ufatishije ikibanza mutegerezwa gufatisha ibibanza kugira ngo mwinjire muri ca gisagara aho Yesu yagiye kubategurira ibibanza nimwibuke mutegerezwa gufatisha ibibanza mwambaye impuzu y'agakiza ntimushoboye muri Matayo ndafise ibyanditswe ngaha ndiko nditegereza ibyanditswe Matayo mirongo ibiri na kabiri ku murongo wa mbere gushika 14 nta mwanya afise wo kubisoma kuko umwanya urangiye cyane navuganye namwe igihe kirekire cyane ariko mwibuka umwami yararungitse gutegura imfungurwa zo ku mugoroba gishi impfizi ziwe zose kandi yashyizeho izinutse n'ibindi yateguye imfungurwa nziza cyane kumugoroba maze aratuma kandi atumirira abantu benshi kuza umwe yavuze ati rero murazi naho biruko negamiye ibi nandafise ibi ntegerezwa kwitaho imirima yanje kandi umwe yakoze ibintu byinshi kandi arasubira aratumira hanyuma barabafata nabi by'ukuri kandi hanyuma urwo rwarurunganwe rw'abayuda Yesu yari kwarabwira bari bafise ibindi bintu byo gukora rero amaherezo yabatumye maze aravuga genda gusa ntimu mubagobere gusa genda muba mu mabarabara no mu nzira n'ahantu hose maze mubagobere binjire kandi inyuma y'ibyo yiyemeje yuko inzu yiwe yari ubukwe buhambaye bwiwe bwari bugiye gushika hagiye kuzobaho abashitsi hariya hanyuma rero asanga umuntu hariya tari yambaye impuzu y'ubukwe yashatse kugumana na rya koti rya kera kandi niwitegereza ibyo yavuze mugenzi inyuma yaho ndagutumiriye mu bukwe bwanje buhambaye kandi naragutumiye ndanaguha n'ubutumire bwo kuza kandi namba warigeze kuba mu bantu bo mu buseruko abo ntigishije hari inshuro nyinshi ayo mazimano y'ubukwe baracyayategura nk'uko nyene byari biri umukwe ko byose arafise abashitsi benshi cyane agiye kuzoronka nkumbure mwene data hopa nkumbure waravyitegereje hariya mu Buhindi murabona bafise abashitsi benshi agiye kuzotumira vuge yuko agiye kuzotumira abashitsi 30 ubu mukwe ategerezwa gutegura amakanza ategerezwa kuyategura kubyivyo hariho umuntu ahagarara kurugi kandi uzufise n'ubutumire bwawe arasutse mu butumire bwawe maze akakwambika impuzi kanzu aho bamwe murabo nabatunzi kandi bamwe muribo nabakene hanyuma bamwe muribo baratandukanye ariko bose baraheza bagasa iyo bambaye ayo makanzu bose baraheza bagasa kandi mwese mutegerezwa gusa ntimugiye kuba tuvuge ndi umumetodiste hariya ndi umupresbiteriano hariya yoyi oya ntugiye kwinjira mu kibanza cya mbere murabona utegerezwa kwinjira mu irembo Yesu yavuze ati ni jewe rembo ry'intama ndumu pentekoti ndiki ndikiriya ivyo ntibisigura ikintu na kimwe winjira muri iryo rembo kandi namba winjiye muri iryo rembo uraronka ikanzu kandi uyu muntu igihe yavuga ati winjiye ngaha gute mugenzi murabona byerekana yuko waje mu bundi buryo kandi yinjiye aciye mu idirisha yinjiye aciye mu canzo ariko atari mu irembo ukuntu Yesu yaje mu kwitanga ko ikimazi witanga wese ku mana ujana inzirija ikaruvariyo maze ukabambanwa nawe no kuzuka ubugira kandi kugira ngo wambare impuzu yiwe y'ikimazi no kuvavanura n'ibintu by'isi namba ukunda isi canke ibintu by'imwisi urukundo rw'Imana ntiruri muri wewe murabona namba ufise urukundo rw'isi gushaka gukora kw'isi no gukora kw'isi ugerageza ariko naho uri mwishengera ariko icyatsi kibikiri mu murima hamwe n'ingano gukomera induru hamwe n'abandi bose kunezeranwa n'abandi bose imihezagiro yose ya mpemu iri kuri wewe muravuga muti rero ndavugishwa nkuko Kayafa yabikoze nkuko Baramu yabikoze ibyo ntacho bimaze nararonse umubatizo mpemu yera ibyo ntacho bihuriye ko nivyo iyo ningabire y'igihe gito gusa kuri wewe ingabire nyayo ni ubugingo bwawe hari imbere murabona Nabyawe n'Imana hanyuma ibyo biganza ikintu cyose kwijambo ry'Imana kandi n'ubushake bw'Imana kandi uriko urakura urabona rero uri umuhungu n'umukobwa w'Imana uri umwana w'Imana kandi ibi bintu ucumera nka wa muvyeyi uburi munda yisi ugerageza kuvayo uri umwana w'Imana uriko uravayo kandi urabona ijambo ry'Imana rivuga riti notegerejwe gukora ibi notegerejwe kuvuka ubugira kandi rero jewe ndi nishengero ibyo nta kintu na kimwe bisigura murabona jewe ndi mu methodiste mawe ivyo ni vyiza kuri nyoko rero mana we ndi mu pentekoti ndi waryo ivyo namba utari ku murongo w'ijambo hari ikitagenda neza murabona rero murabona so ukuri si imana murabona kuko ivyo bitangurira mu bugingo imbere yuko impemi baho yari ubugingo bwawe ubwo bugingo ntibwavuye ku mana rero ntibyarakarema ngingo k'imana kuva ku itanguriro warahe nzwe uri mu murima w'ivyatsi bibi kandi ushingira intahi by'isi ku rwamfu rusokoroka ukora ku isi ukora nk'isukundi by'isi kuko urukundo rw'Imana rutari muri wewe kandi rero hazoba habasizwe bibinyoma mu minsi ya nyuma ataraba Yesu bibinyoma ntibo byihanganira ariko bibinyoma abasizwe basizwe ngo ariko nabanka Kristo basizwe na mpemu kugira ngo bakore bitangaza n'utwumi za Kristo yakoze ariko ntibaja ku murongo w'ijambo murabona benshi bazotsa kuri jewe uyo munsi hanyuma bavuge bati mwambi bega sinavugishwa hanyuma ndasenda madayimoni mu izina ryawe azovuga ati mviraho mwankora biziramwe ntaho nigeze mbamenya nari umupentekoti mwami Imana ishimwe narasemereye naravuze mu ndimi kandi nararambitse ibiganza kubarwaye kandi narabakijije nsenda madayimoni mviraho mwabakora biziramwe ntaho nigeze ndabamenya murabona murabona ibyo nshaka kuvuga yo bana batoyi mbega mwumva mukeneye iyo vitamine rino joro icyo kintu kinaka hariho umubiri urindiriye hariho umubiri urindiriye kwakirwa bantu mwe ntimuhendwe ntimuhendwe umurwanizi n'umuhumbyi mbere n'impumyi ni impumyi n'impuzu y'ubukwe mutegerezwa kuyambara itegerezwa kwambarwa rero turi mu gihe cy'akagorora umubiri wo ngaha ku isi ugiye kononekara kandi turiko turitegurira kwinjira mu wo mwijuru kandi turiko turumva umuhamagaro udasanzwe w'Imana wo kuja muri iyi Edeni ihambaye kandi mbere yuko dushobora kuvukira ngaha imibiri yacu mito iyo semerera ishaka ikintu kinaka cyategerezwa gutangwa cyane twari kuba umwana w'imibabaro ngaha namba tutari kukironka imana nta mibabaro ifise hariya numwe wese ku murongo neza na neza umugeni neza na neza nkuko umukwe yari ijambo ryagaragajwe mu gihe cyaryo mana ubiduhere ino joro bana umwe wese muri mwebwe hariho ijuru ryo kujamwa hariho ikuzimu yo kwirinda rero benshi muri mwebwe murazi yuko umwami yampaye ukwerekwa ibihumbi by'uko kwerekwa kintu gihambaye nahora ntinya urupfu iyi myaka itatu iheze mwarabonye abadandaza b'abakristo hirya yacagihuzu cigihe ndatahura yuko no shobora ntakiriho rino joro birashoboka sinsubire kubabona mu buzima bwanje bwo ngaha ariko uku n'ukuri sisinzi namba no kwita ibi ukwerekwa canke namba byari biki gitondo kimwe ubuheruka nari niho nari nkivyuka nari mvuye mu bikorane kandi umugore wanje yararyamye ngaho asinziriye navuze nti mukunzi arakanguka yarakiryamye nari nzi yuko twategerezwa kuvyuka kugira ngo tujane abana ku ishuri hanyuma nashize amaboko yanje inyuma nkuko maze mvuga nti rero nti Bill Branham urazi yuko urengeje imyaka 50 wewe namba hari ikintu giye gukorera umwami byoba byiza unyarukije kuko nta gihe kirekire kindi ufise niyumviriye nti mana we ndizigira yuko noshobora kubaho kugira ngo mbone kuza ku mwami Yesu namye ndavyiyumvira yuko igihe twopfa nobonye nka mwene data ngaha navuze nti ego naravuze ubutumwa mu ishengero ryanje re ijoro rimwe hariya mwisi mwene data Branham ariko wewe ni impemu sinoshoboye kumukora mu ntoke kuko ukuboko kwiwe kuri hariya mumva kwaboze murabona nukwanje nyene namye niyumvira nkuko ariko ico gitondaho numvise ikintu kinaka kinzako hanyuma ndiyumvira kenshi iyo haje kwerekwa hanyuma naravye kandi na naravye niyumviriye nti mana we ibi nibiki kandi nari hweje imisozi minini ya itotahaye hanyuma abagore bakiri bato baje bapfa hantu hose mu mice y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 100 kandi bose bariko barazimishatsi miremire ishika mu migongo yabo bambaye amakanzu yera tabira to bambaye basemerera bavuga n'ijwi rirenga bati mwene data Branham niyumviriye nti rero ibintu bisanzwe narahindukiye hose hanyuma ndaraba kandi nari ndyamye hariya n'umugore wanje yari harya ryamye ku gitanda hanyuma navuze nti rero napfuye navuze nti uko niko byabaye napfuye navuze nti noba natewe n'indwara y'umutima canke ikintu kinaka napfuye hariho ya niho haryamye umubiri nari ndyamye hariya gusa amaboko yanje ari manguko nkumuru utanda nkukudandarara nyene niyumviriye nti nta metero zitandatu vuya aho ndi kandi aho narindi nitegereza niyumviriye nti nguyu umugore wanje hariya hariho ikintu cyose hariya ngiyo ishati yanje manitse ku gitanda hariya hanyuma niyumviriye nti ndi ngaha naravye ubugira kandi hose impande zanje kandi abo bagore bose bariko baraza kandi bariko naravye baza nkuko hanyuma bene data nabo baje yo ni abinkomoko bose bagaragara nk'abagabo bakiri bato bariko barasemerera bati mwene data w'igikundiro yo sinarinzi ico no kwiyumvira niyumviriye nti iki ni kintu kidasanzwe narahindukiye kandi sinari umugabo ashaje nari nkiri muto niyumviriye nti iki ni kintu kidasanzwe niyumviriye nti uku nukwerekwa niriye amenyo ku ntoke ku rutoke rwanje kandi niyumviriye nti oya subwoko bw'ukwerekwa nagize rero hariya ikintu kimwe cyatanguye kuvugana nanje hariya hanyuma kivuga kiti winjiye nabantu bawe niyumviriye nti nabantu banje boba bose araba Branham yavuze ati nabo wazanye kuri Kristo nabo bakururazi ko namye mfatwa ukuntu nabantu ku buryo bashobora kunyita umuntu yanka abagore ariko ntari uko murabona kuko nditeye si nkunda abafisi ingeso mbi abifata ukutari ko nkunda bashiki bacu b'ukuri b'inkomoko b'abakristo ibintu nk'ibyo ni byiza nari mfisi inkovu zimwe igihe nari umwana ndazi ibintu byashitse byatumye mera uko kuntu ariko byose byari imana yankora no kwamba kumbumba kubyiki gihe murabona ndibaza mushiki wacu w'inkomoko w'ukuri ntaciza nk'ico namba imana yoshoboye gusa umugabo ikintu ciza kirusha gakiza uyamuhaye umugore murabona kandi aho rero namba yoshoboye gutanga ikintu cyari cyo cyose kirushirije yogikoze hanyuma rero kubona bamwe muri bo bahindukira kandi ntibigeze nk'umugore batubahiriza amasezerano masezerano y'ukwabirana n'abagabo babo uko nyene mwibuke muraboshwe mu gihe muba mukiri bazima umwe ku wundi iki imana ifatanije ku isi iba yagifatanije no mwijuru nyene murabona kandi aho rero nabonye ivyo kandi ababagore biruka bazi yondi kandi bampobera no kunsoma no kumpamagara bati mwene data rero barabagore ariko ntacaha cashobora kubera aho hantu murabona barabagore ariko murabona rero igibitugira murabona ibitugira umugore afise ingingo ingingo z'ikigore n'umugabo afise ingingo z'umugabo ivyo ni kubwo kugira abana hariya ntibizobaho byose abazoba ari ingingo imwe ariko hazoba bazoba bafise vya shusho nyene ishusho yo kwisi batijwe ngaha izoba hariya ariko nta cyaha kizobayo mwese muri kintu kimwe nta bana bazobayo hariya murabona uko n'ukuri byose bizoba bifise iyo shusho kandi naravye uko naba bagore kandi bandu bandugije hejuru abo bene data banshize mu kibanza hejuru navuze nti ni kuki mukozi ibi yavuze ati ku isi wari umurongozi kandi yavuze ati wewe aba n'abantu kandi hari umugore munaka hariya hejuru yavuze ati mwene data mukundwa umugore mwiza wa karanga amaze kurengana iryo jwi ryahagaze rivuga riti mbega ntumwibuka navuze nti oya yavuze ati wamuzanye kwa Kristo gihe yaramaze kurengana imyaka 90 murabona ntushobora kubona icyatumye avuga ati mwene data mukundwa navuze nti rero mbega uragenda navuze nti oya turindiriye ngaha navuze nti rero naharenganye hose nshaka kubona Yesu yavuze ati ntushobora kumubona ubu iki ni cyanditswe kivuga kiti impemu munsi y'igicaniro ari hejuru gato umunsi umwe azogaruka tuzogaruka ku isi ngaha ntitutarya canke ngo tunywe navuze ntushaka kuvuga yuko nari nagize ubwoba bw'iki kubera ibi nta jambo dufise twokoresha mu kubivuga abagenzi biratunganye ntiryoshoboye kurisigura rirarengeye nta jambo ry'icongereza nzi nta jambo na rimwe twoshoboye gukoresha kubivuga rirarengeye ibintu byose nzi aho niho yari nta ndwara yaraho nta mubabaro ntiwoshobora gupfa ntiwoshobora gukora icaha byari bitunganye gusa bikwiriye gusa yemwe bagenzi ntimwotegerejwe kuribura mwibuke kandi igihe narindi umuhungu mutoyi neretswe kuzimu nkiri umwana mutoyi kandi murabona ukuntu abakenyezi canke umugore umukenyezi ntiyoshoboye gukora ikintu nk'icyo gusiga amaso yabo ase nk'ibi ngira canke nk'ikindi kintu nk'icyo ibyo bintu by'ubururu munsi y'ijisho ryabo narabonye ibyo nariko ndiyumvira ndi umuhungu mutoyi nari narashwe kandi narindi yamye ndi ku mpfiro mu bitaro kandi namye nzi yuko hari imana nibuka isengesho rya mbere nagerageje gusenga ikintu conyene nashobora kuvuga sinari bwavuga ikintu nk'icyo numva umengo ndaza kukivugwa ubu rero nararashwe nari ndyamye aho ndi ku mpfiro mu ishamba kandi isengesho nashoboye gusaba imana navuze nti urazi mwami sindigera nsambana urabona nk'umwana mutoyi umuhungu mutoyi w'imyaka hafi 15 nagerageje kubaho neza kandi navuze nti nabayeho ubuzima bwejejwe kandi icyo nico conyene nashobora kuvuga icyo nico kintu kibereye nashobora kumushikanira hanyuma rero ndyamyaho ubwo igihe umuganga yagiye avuye ahondi hanyuma natanguye kwibwira muri uwo mwiza w'ibihe bidashira kandi wasa nkuko nasemereye nti data yo data ntabara nta data yari hariya ma ntabara nta mawe yari hariya mana ntabara nta mama yari hariya cari kintu gusa kidafisi iherezo giteye ubwoba yo nk'indoto ziteye ubwoba gehinomu y'umuriro utongora cobaye ikintu giteye ubwoba uringanije n'ico kintu kandi mu gihe nariko ntibuka hiyo niyumviriye nti yo mana we kubandanya no kubandanya nk'uku nashikiriye ahantu hanaka umwotsi umwiza n'indwara kandi yo ukwiyumva ukuntu kunaka rwaru rupfu hejuru yanje kandi nashobora kubona abo bagore bazahondi namaso yabasize nkuko rero nimwibuke aho haraheze imyaka 45 ibyo bibaye hafi imyaka 40 uko biri kose babandanye uko yo navuze nti mbega nzoguma hiyi ibihe byose navuze nti yo mana nambu shobora kureka mve nga sinzosubira kugira isoni kubgawe sinzosubira kugira isoni mana ndagusavye umpe amahirwe ikintu cambere womenya ntiyumvise jenyene ndiko ndagaruka kandi umuganga yarankangutse kubera umutima wanje wakubita inshuro 17 kumunota nari nashesha maraso yanje yose n'ibindi byose nari mbyamye mu maraso yanje kandi nari nibajije nk'ibyo byobayeho umunsi munaka imyaka 2 imbere yuko nimukira Itikson nari kumwe n'umugore wanje hari yepfo kuri irya mangazini ya Jess Kepeni nari nicayaho nk'uko nunamitse umutwe ndindiriye kuko nk'uko mubitsa abagore barafata umwanya muremure mu gusuma kandi nari nicaye ngaho umutwe wanje wunamitse nk'uko kandi cuma cunguruza abantu mwigorofa cyari ko kiraduga kandi hadugaze abagore banaka bafise iyo mishatsi moyo ukuntu bica umutwe w'amazi murazi nk'uko babikora nk'uko baduze bafise amasasa n'ayasizwe uko kuntu kandi bavuga ikiyesipanyore kandi byari ibyo twari kwakwerekwa byose bya kwabonetse kandi ryaraho yoyo mwene data mushikanje reka nkubwire ikintu kinaka birashobora kugaragara nk'ibintu bitwenza ariko uri hiyo n'ikintu cy'ukuri nitwi niwigi ire uja muri yonza ntiwi ntuze wigeruja muri yonzira jewe nk'umuntu akuze nk'umukozi w'Imana navuze ubutumwa ku isi yose naronze imiliyoni z'abagenza ariko ndazi yuko nzotegerezwa guhagararana namwe hariya hakurya nimuje kureye ibintu by'isi kandi namba ikintu kinaka muri mwebwe gituma umuguma ushaka gukora nk'uko ukora namba mufise ibintu by'isi muri mwebwe mwibuke nti muri abimana murabanywanya ibishengero kugezaho uko guhamagara ubwo bwina buhambaye buhamagara ubundi bwina murabona ni nka kurya imbere yuko haba amababa ku mugongo w'ifi hategerezwa kubaho amazi kugira ngo iyogemwo ubwa mbere atari uko ntiyashobora kugira amababa ku mugongo imbere yuko haba igiti kimera ku isi hategerezwa kubaho isi canke nta giti cobayeho ngo kimere kuriyo nta mpamvu yobayeho ngo igiti kibeho kandi ngo bibane imbere yuko haba irema hategerezwa kubaho umuremyi hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka murabona hari ikintu kinaka muri twebwe mwashize amaboko yanyu hejuru mukanyaga gahise gato nkeneye kandi Imana murabona hari ikintu kinaka mukeneye kandi namba ukundisi ugenda mu nzira nk'iyo ibintu by'isi uzocana n'isi kandi uzoca mu mwobo murabona nimusohoke muri abahungu n'abakobwa b'umwami umwami nimube abakenyezi n'abashinga ntahe mugendagende nk'abakristo mubeho nk'abakristo mukore nk'abakristo nimwibuke nzohura namwe ku ntebe y'urubanza n'aya majambo murabona nimurabire muri ico cuma kiraba kure muri iri joro maze murabe ndiko ngana hehe mbega Yesu ariko arantegurira ikibanza umubiri uwo mubiri utunganye uwo mubiri ugendera mu rutonde n'umuhungu canke umukobwa imbere y'Imana kandi ndi mu mibabaro yo kuramukwa kugira mvukire muri urya mubiri hariya namba ngikunda isi binyereka yuko ntariwe nta mubiri mfise hariya ndi umunywanyi w'ishengero gusa sinigeze mba karema ngingo k'Imana sindiko we ntari data yavuze ati namba udashobora kwihanganira igihano ari curiko ucamwe ubu rero muri abana b'ibivyagwa kandi ntimuri abana b'Imana mbega ukose ukuri mbega bibiliya irabivuga namba mudashobora kwihanganira igihano c'Imana mu gihe mubona ivyanditswe bishika ku murongo kandi ukavuga uti yo sinshaka kumva ico kintu ndi umukristo ndakori ni byiza bandanya murabona ni cemezo c'ukuri yuko utari umwana w'Imana ariko umwana w'Imana nyawe arafisi inzara n'inyota kuki nimba hari ikintu kinaka mu mutima wawe kikubwira yuko ubikeneye kandi kinyotewe hariya byerekana yuko ikintu kinaka gikubita kigerageza kugukwegera hariya hari umubiri hariya uwo ni uri igitutu cungaha niki uri kukoresha gushira hejuru umurwanizi n'isi nibigezweho nibindi mbega uriko urangamiza hejuru hari ikintu kinaka hariya uriko uhimbarisha Imana ubuzima bwawe imuhira kwa data haramazu menshi iyabatariho mba ndabibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajani wanje ngwahondi abariho namwe muba ibintu bitegerezwa kuzobaho ibi bintu biriho ubu ni iby'umwanya mutoye bihamagara ibintu bitegerezwa kuzobaho nimuze dusenge nimwiyumvire mutuje rwose mbega murabikora mwebwe bagenzi bakundwa ba Kristo nimubyiyumvire ko mutuje mu gihe cy'akanya gatoyi rero hinge duceceke cyane mu mwanya mutoyi reka mwe mu yera avuge rero mwami Yesu yantumye kuri mwebwe abapentekoti hacigiye kirekire nguyu hano umwe mu misore yanyu wuje kuba umwungere wanyu aravuga ati byatumwe n'iki gikorwa we yarabonye umwami Yesu ahumura amaso y'impumyi guko yaravuze ati ingomero z'amazi zica zirakama ubwo nyene ndacyafise ibikorane byo gukiza indwara ariko ndazi yuko nasenge y'abantu benshi bari basinzikajwe n'indwara barakize umwami yarishuye amasengesho no gukiza abarwayi ari kurazi bamwe muri babo bantu bakijijwe barapfuye ntacyo bitwaye nubwo wewe wobura umunywanyi ameze gute namba warakijijwe uzopfuko rikose ariko ubwo bugingo mwene data wanje w'igiciro mushikanje wanje w'igiciro mbega ntiwo byiyumvira kubu ubwo nubudashira nimbo urwo rukundo rw'Imana rutarimwo nta kintu gikwega nuko ntuzobaza Imana uti yo mana nungire mushasha muri iri joro ndagukunda mwami nifuza kugukunda kandi n'ikintu kinaka n'umutima wanje mbakimbabarira yuko ntegerezwa kuba iruhande yawe akakuza ubunyene mwami no gukora ico kintu namba uyo muntu canke abo bantu bari hano muri iyi nyubako canke hanze y'iyi nyubako ndabinginga nk'umugurano wa Kristo mu izina ry'umwami Yesu mbega murabikora ubu mwunamitse imitwe yanyu dugiriza Imana ibiganza vyawe wongera uvuga ku mwami kwegera hafi ya hafi mana mukundwa nshaka kwemeranya na buri mukintu ufise mu ijambo ryawe duzi ibiganza vyawe rero ni mu abizigirwa babushitse nimubyiyumvire ko gusa rero bo bavuga bati yo ico kintu naragikoze jewe narasemereye muri mwemu naravuze mu ndimi ariko mwihweze hari ikintu kinaka kibuze mu buzima bwawe narabibonye mu cirore c'ijambo ry'Imana menya yuko hari ikintu kinaka ndagenda mwikoranira ariko sindi ico nategerezwa kuba murabona ivyo vyerekana ikintu kinaka rero namba woshobora kwiraba ubwawe no kubona ko utari mu murongo w'ijambo ry'Imana kandi atakintu kihari cyo gutuma uduze ikiganza cyawe nuko rero uca umenya ko hari agahaze urafisa agahaze hari mawe yahora avuga ati ntushobora kuronka amaraso azanywe mu gitegwa bita nave kubera yuko atamaraso akirangwamwo murabona mu byiyumvire ko cyane rwose iri rishobora kuba ari ryo bakwe ryawe rya nyuma ibiganza 30-40 byatugijwe muri uyu mugwi mutoya n'iby'abasenyeri nimwicishe bugufi by'ukuri mwubasha akanya gatoyi gusa rero nimubyiyumvire mu bwitonzi mana mukundwa nshobora gupfirira ijoro mu isanganya nshobora kwishwa n'indwara y'umutima kimwe muri ibi bitondo bizoza nshobora guhamagara umuganga agaheza kaza n'umutima wanje uri kuratera ukuboko kw'ishati yanjye noba nasezeye isi nshimikiza umusaya wanje ku misego mpamagara nti ewe mana ewe mana ewe mana murabona umutima uri kuratera bwa nyuma wegereje rya rembo ryagutse ntuzokwigera uvayo kiretse waravyawe ubwa kabiri na mpemu wima ntuzokwigera uvayo hatabayeho ikintu kinaka muri wewe umaze kuvyarwa na mpemu w'Imana ufise inzara n'inyota byo gugororoka ntanke kabitegerezwa kuba murabona aha kwisi uri umwana mu nda yisi ukabura ikirindiriye kuvyarwa mu bwambi bw'Imana aho yagiye gutegurira uwundi mubira kabari umubiri utunganye rero mvyiyumvire ko rwose kandi hinge dusenge mana mukundwa mu gihe nzi yuko ibi byanditswe mu gitabo cya cibutso gikomeye twari hendeye cyane mu bumenyi mwami bihagije kugira ngo dukanguke ngo tumenye ukuri yuko ikintu cyose dukoze gishikira isi yose mu mwanya nyene tugikoreye ko ibyo twabimenye biciye muri televiziyo turatahura data yuko iyo televiziyo idakora amashusho irongorera gusa imihindo mu muringoti ukora amashusho n'ibara ry'imyambaro nibara ry'imyambaro twambaye yerekana biciye mu miyaga yo mu kirere yo mihindo yose iri mu isi none ni gute kuri bashiki bacu bambaye izo mpuzu bakora ibyo bakaba atanzara bagira bakaba basize amarangi mu maso bongera banywa bamwime umushatsi baka abakozi b'Imana bagiye muri teleologia mu seminare kanaka no gufata ibintu mu ijambo ry'umwana w'umuntu akora biciye mu migenzo yabo bituma amabwirizwa y'Imana natagira ububasha ku bantu kubwo imigenzo yabo bakavuga ko bategerezwa kuba banywanya ibishengero bikaba bihagije ewe mana mbega baratahura yuko buri jambo tuvuga ryagaragajwe n'ubumenyi yuko rifatwa ku ibande kandi bitangura mu gihe dutanguye kuba hano kuri iyi si biheri iyo dupfuye kandi bigashirwa mu bubiko bw'Imana kugira ngo rizogarukanwe kandi kuri rwa rubanza tuzohunga gute ico kintu urubanza rw'Imana nandi cyo kintu cyakorewe kumugaragara imbere yacu hanyuma tukabyanka yewe mana mukunza y'amajambo ntazimangana arabandanya no kubandanya ibandi zopfutswa kuri wa munsi w'urubanza wabonye ibiganza byadugijwe data izobiraho nyene kuri wa munsi w'urubanza vyongeye iby'imitima yabo yari kwiriyumvira bizoba hariya ku munsi w'urubanza rero mana data ndagusabye nk'umugurano wawe ndasaba ko uzokuraho ibigabitanyo byose bipfe mu bantu bawe ikigabitanyo ikintu tuzi ko twagerezwa ko twategerezwa gukora ariko ntitugikore Dawidi yavuze ati iyaba warishize narishize umutima wanje kuvyo kugabitanya Imana ntiba yaranyumviye ndasaba mana ko ufata kugabitanya kwacu kuko ijambo ari ryo cirore cawe cyo kwirabiramwo kikatwereka aho twananiriwe mu kuba abahungu n'abakobwa b'umwami data ndasaba ko uja kubikora muri iri joro kandi uhagararira iki caniro kuko igicaniro kiriho cyuzuye abantu kandi ugira icyo igicaniraho akuntebe bicaye ko uhindura imitima yabo igicaniro fasha mwene data wese na mushiki wanje ngaha gutandukana n'isi kandi fasha ko karema ngingo kubugingo rwa rubuto rw'Imana ruhejeje kuvuga ko kimwe mu bigize Imana caje kiva muri yo kandi cagaragaye ngaha ngo cubahe kandi gishimagize Imana mana bakuremwo ivyizi abo bandi sinashoboye gusenga mwami kubera yuko indwara izobica kandi nta kintu na kimwe cyotuma begereza ariko kuri abo boshobora kwegera kandi bazi ko ari icyaha tunganye imitima n'ubugingo bwabo muri iri joro data bafashe buzutswe na mpemu wawe bagendere mu muco wawe heza giri umwungere mukundwa w'umusora afise amagara meza agaragara nk'uwufise inkomezi mwami uyu musore yarigishijwe aravuga kubw'ibyo yabonye wewe ukora uyu muhungu mwiza yo mana shira umubyuro mu bugingo bwiwe dufashe mwame se yoba umwungere w'ukuri atanyiganyige igihe cyose kugira ngo azashobore kugaburira umukuku mpemu yera yamuhaye kwamiza kwa maso bituronse mwame se atora biburyo canke ibumoso agatera umugongo zanemera canke ikindi cari cyo cyose ariko mu kanwa kiwe hazoci ijambo ritavanze kandi ryo gusa muhezagire mana ubwiwe n'abakundwa biwe n'ishengero ryiwe hano bana nabo bose data ndabi guhereje data urubuto rwaratewe reka rugwe kuri urwo rubuto rwatoranijwe ubugingo maze rukuze cyane abakristo bakomeye kubwira ikoraniro ngaha n'ayandi makoraniro batura bavamwo badushoboze bidushoboze mwami ndabiguhereje mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana kandi data yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi mishisha guyiwe niyidukiza mu mwanya mu kanya gatoyi gaheze nabonye umugore mutoya ahagaze umutima agenda genda mu muryango kandi yo mana mu muryango wiwe bwite n'ibintu bihambaye gute byabaye ukuntu wigaragaje ubwawe mana ndasengera mana uwo mugore kubwako kahise kose kabi kubuzima mwami kandi umukize muri rino joro mbega urabikora mwami mugire uwawe mubirabe abana batoyi bicaye ngaha mwami bakeneye gukira nabandi ndasenga nguje kubakiza data bidufashe esi inkomezi zawe zihambaye zikeza zose maze zikadukiza ubugingo n'umubiri kandi rero kuri mwebwe muri ngaha mwishengero canke hanze mukeneye gukira shaka ngo muduze ikiganza muvuge muti ndakeneye gukira mwene data Branham ni nkuko umuntu wese akeneye gukira ni byiza mbega muranyizera yuko ndo mukozi wa Kristo muvuge muti amina rero ndashaka ko murambikana kibiganza murambikane cyo gusa ibiganza mwadugije ibiganza imbere canke hanze muduze ibiganza kuko mwizera Imana Yesu Kristo yavuze igikorwa ciwe cyanyuma mukwishengera ati mugende ku isi hose mwigishe ibyaremwe byose ubutumwa bwiza uwizera akabatizwa zokizwa ubutizera zocigwa kwiteka kandi ibi bimenyetso bizokurikira bizera mu izina ryanjye bazosenda amadayimoni bazovuga mu zindi ndimi nibafata inzoka canke bakanyicica ntacyo kizobagira ariko namba bazorambika ibiganza byabo kubarwayi bazokira rero Yesu yavuze ibyo mwibuke yarabivuze ibyo byategerezwa gushika ntiyari kubivuga hatariho umuntu yo kwakiriye iryo jambo nkuko inda ya Maria yashobora gufata akaremangingo inkumi izotwarinda nk'igiti cya pome caremwe igiti cy'umweru mwero kumusoti ijambo ryiwe ryarabikoze ijambo ryiwe rishobora gufata mu mutima wawe ubu nduwizera mwami uyu mugabo cyangwa uyu mugore narambitse ku ibiganza byanje baragwaye sindiko ndiyisengera jewe ubwanje kuko bariko baransengera ndiko ndamusengera hanyuma yo mana mukize kandi nduwizera ubu dukoraniye hamwe twigishijwe yuko twari hamwe na Kristo igihe yagenda ku isi kuko turi igice cy'ijambo ryiwe twarababaranywe nawe twaravuye amaraso hamwe nawe twarapfanye nawe twarahambambanywe nawe twazukanywe nawe kandi twicarana nawe ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu mwami ahambaye yicaye ngaha hagati yacu kandi ndi umuhungu cyangwa umukobwa w'uyu mwami kandi narambitse ukuboko kwanje ku muhungu cyangwa umukobwa w'umwami ariko arasengera nanje ndiko ndabasengera rero mwami ishura amasengesho yanje hanyuma ukitse uyu muhungu w'Imana cyangwa uyu mukobwa w'Imana twese hamwe dusengera nire mwami Yesu turaje duciye bugufi twihana ibyaha byacu tuje twihana yuko tubereye indwara n'urupfu n'umubabaro ariko turemeye impongano yawe kubw'ibyaha byacu n'indwara zacu kandi rino joro aba bahungu n'abakobwa b'Imana bicaye ngaha bumviritse ugukosorwa n'ijambo kandi badugije ibiganza byabo kandi bakenye kuba hafi rero barambikanye ku ibiganza kuko bizera ijambo ryawe yuko ari dukuri bizera yuko twazutse hamwe na Kristo Yesu twicaranye hamwe nawe hantu ho mu ijuru barambikanye ku ibiganza basengeranira wewe wavuze uti amasengesho yo kwizera zokiza umurwaye kandi Imana izomuhagurutsa kandi nimba zobakoze icyaha icyo ari cyo cyose azogiharirwa kwaturiranira ibyaha byanyu gusengeranira ngo mukizwe indwara kuko amasengesho y'umugororotsi afuka ibyaha byinshi yo mana ihoraho niwumva amasengesho y'abasabyi bawe rero harandiswe ubugira kandi ngo mnamba abantu bitirirwa izina ryanje bazokoranira hamwe bagasenga nzobumva ndi mwicuru yo mana we niwumve ugusenga kw'abana bawe rino joro uri mwicuru ushungururira mpe mugera kuri rino shengero nk'umuyaga uhuhuta w'inkomezi kandi tuzanye hano abantu imbere y'Imana Satani watsinzwe uri caremwe catsinzwe Yesu Kristo yaragutsinze Karuvariyo nta nkomezi ufise uri bubeshi turahamagaje ikiganza cawe rino joro mu izina rya Yesu Kristo wa wundi ba mwene babantu ngaha mwandwara n'ubumuga hanyuma bagende bi Degembya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Nimwumve bwiza bw'Imana, nimwumve ko mwishuwe amasengesho yanyu urizera yuko. Imana yishuye umuntu yicaye hafi yawe. Nibangahe bavyizera muduze ibiganza byanyu. Ngwino yo ni vyiza cyane. Ndamukunda. Ndamukunda. Mudugije ibiganza byanyu. Muyimuririmbire n'umutima wanyu wose kuko yankunze ubwa mbere. Mbega nibyo mushaka kuvuga n'umutima wanyu wose rero Nibangahe ngaha muri mwebwe bumva ku Imana yahari ibigabitanyo byanyu ibintu mwakoze muti guhera rino joro yo mwagaze w'intama w'Imana ndasezeranije kwigenza neza nzogendera mu kuba hizina ntinitirirwa umukristo ubuzima nk'ubwa Kristo ndashinze ibiganza byanje hejuru mana ndasubiye kwishikana imbere yawe muri rino joro Nzogendera mu mucyo amina tuzogendera mu mucyo umuco mwiza umukuza aho amama yurume y'ubuntu akayangana kayanganire impande zacu zose ku murango no mwijoro Yesu umuco w'isi nzogendera mu mucyo Ningumuco mwiza Uzaho amama yurume aho yagiye kudutegurira ikibanza ukayangana impande zacu zose ku murango no mwijoro Yesu umuco w'isi Nimuze mwese abera b'umuco dutangaze Yesu umuco w'isi ukuri nubuntu mwizina ryiwe Yesu umuco w'isi hanyuma tuzokora iki tuzogendera mu muco umuco mwiza nkuko uzaha mama yurume y'ubuntu akayanganira impande zacu zose ku murango no mwijoro Yesu umuco w'isi yo mbega ntimwumva ko mwogejwe neza na neza ntimwiyumva neza yo mana we nimuze turamukanye mu gihe turirimba kandi tuzogendera mu muco umuco mwiza Imana iguheza gire mwene data y'ubuntu yakayanganira akayanganira impande zacu zose umurango no mwijoro Yesu umuco w'isi nimuze gusa twugara amaso yacu twongere turirimbe tudatobora amajambo turaza gukora nk'abana batoyi turabana batoye yo n'umuco mwiza kandi uzaha mama yurume y'ubuntu akayanganira yo akayanganira impande zacu zose umurango no mwijoro Yesu umuco w'isi mbega ntimumukunda ukwizera kwanje guhanza amaso yanje kuri wewe wewe mwagazi w'ikaruvariyo. Rero nimwugare gusa amaso yanyu kandi mugiririmbe. Nimuhimbaze muri mpembe. Mana mucunguzi. Rero unyumve mu gihe nsenga. Ushire kuri byaha byanje byose. Yo reka guhera no munsi mbu wawe rwose. Mu gihe nca mu buzima bw'umwiza bwuzuye ibintu biteye ubwoba. Yo numbera umurongozi. Hindura umwiza ube umucyo. Jana kuri ubwoba bw'imibabaro kandi ntundeke ngo nje kure yawe. Yo mana we ndazi ko ndi umuntu atagezweho gusa. Ndakunda nibaza ko biminuka inshuro umuriyoni ibyo byigana no byose bishasha by'intambo zo gutagaragurika n'izo bita fandaro na rock and roll. Abivutsi b'amazina ba kera banditse izo ndirimbo ni mpemu yera yafata iyo karama gatangura kwandika. Yo mana we niyumvirije numvirije Eddie Perone n'abandi bose bahambaye fanis kosubin hun ndengane mukiza mwiza wumva gutaka kwanje guciye bugufi. Igihe kimwe bagerageje kumubesha ntiyakoze ntiyakoze n'umupenikote Elvis Presley ntiyagujije ubusa muragwa bwiwe n'umurundo w'amamodoka yiwe Cadillac we haje abantu kuri we kandi bashaka ngo yandike indirimbo z'isi. Yavuze ati nta kintu na kimwe cyotuma ndabikora. Bavuze bati kubera iki uri mpumyi? Igihe ucoca mwicura mbega uzomumenya gute? Yarahindukiye ahumekewe kubwibyo avuga ati nzomumenya, nzomumenya kandi nzohagarara hafi yiwe mpejeje gucungura. Nzomumenya, nzomumenya gute? Kubw'inkovu z'imisumari muciwe mu majambo yandi namba ntashobora kumubona. Nzokumva ikiganza ciwe. Nzomumenya, nzomumenya kandi nzohagarara hafi yiwe mpejeje gucungurwa. Nzomumenya, nzomumenya kubw'inkovu z'imisumari mu biganza byiwe. Mbega ntibibatuma mumukunda. Yagiye kudutegurira ikibanza kandi ninagenda kubategurira ikibanza nzogaruka ubugira kandi kubakiri wanje. Bana batoye mwumva ubumibabaro yo kuramukwa. Nimwubahe ubugira kandi byagezwe by'Imana kandi umwungere ngaha namba nta n'umwe muri mwebwe ari abatirizwa amazi azobateguye kandi namba ushaka kuba umunywanyi w'ishengero cyangwa ikintu cyose ushaka gukora cyangwa icyo aricyo cyose gikore nturaronka umubatizo mpemu yera. Iri ni ryo joro ryo kwa kumwakira. Mbega ntimwizera ibyo? Yo muravuga muti mwene data Branham umwanya warenga anye wigishije umwanya muremure Polo yigishije ijoro ryose ijoro rimwe ubutumwa nk'ubu nyene kandi mutoyi umusore mutoyi yakorotse avuye ku ruhoma ca arapfa kandi Paulo asizwe rwose na burya butumwa nyene yamurambitse ko yamurambaraye ko hanyuma bugira bamugarukana mu bugira kandi aracari Yesu Kristo wa wundi nyene c'ubu n'ibihe bidashira. Mbega muramukunda? Reka gusa ubugira kandi n'amaboko yacu hejuru. Ndamukunda, ndamukunda. Mbega umuvuzi w'inanga ari hehe hariya namba? Ubishobora mushikanje uwo ari we wese. Duha umudiho mutoye inamba ubishoboye. Ni bangahe bamukunda? Atarika ibiganza byawe uvuge ati ndamukunda, ndamukunda, ndamukunda. Kuko yankunze ubwa mbere. ancungura ku giti ku musaraba. Kandi yo kubwibi abantu bose bazomenya ko muri abigishwa banje igihe mugiriraniye urukundo uko n'ukuri namba tudashobora gukundana twebwe tubonana tuzokundana dute Imana idashobora kukunda Imana mutabona ndamukunda Imana iguhezagire. Urakoze. Urakoze mwene data. Imani guhezagire mwene data. Imani guhezagire.